mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kumenya igihe cawe n'ubutumwa bwacu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 26 kwezi kwindi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 mu gatondo i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Good morning, friends.
Naramutse bagenzi, tugume duhagaze akanya gatoya gusa.
Dear God,
Mana mukunzi,
as we namba twebwe mu musunikano w'ibikorwa by'ubu buzima
twihaye akaruhuko k'umwanya mutoyu za canke isaha
ico woturonsa cose
kibe ico kugutazira no kuguha icubahiro kwamamaza ijambo ryawe kumenye kurushiriza. Iyo niyo mpamvu twakoranye muri iki gitondo. Turagushimiye we Mana, kuko hariho abantu biteguye kandi biteguriye kuza kumviriza. Tutarabye uko ibintu bimeze n'igihe tubayemwo, baracyizeye kandi turagushimiye ku bwabo.
God, we are grateful
Mana
to thee for thy great healing power,
bwawe buhambaye,
the promises of thy word. How our hearts burn when we hear these testimonies.
All kinds
of afflictions that have brought upon the sons of man, thou art not gracious in power, but thy promise has healed them, and their testifying giving praise to God. We thank thee for this.
Kandi bari ngaha bashingina bashimi Mana, turagukengurukiye kubw'ibyo kandi
rese
no munsi two kumva ubutumwa bw'iki gihe waduhaye mu gihe dusoma mu ijambo ryawe. Ese wo duhingingo ngenderwa ko y'ibyo twasomye. Ubugombe bwawe bube mu bintu byose, kuko tubisavye mu izina rya Yesu. Amen. Murashobora kwicara.
It's a privilege to be here this morning.
Very happy for all of you. Brother Woods,
Brother Roy,
Brother Wilkerson,
many other brethren
Benson,
has
abandi benshi barakoze mu bwizigirwa muri iyi minsi
birishize
kugira ngo bashireho icuma kizana akayaga muri iyi nyubako kubw'intumbero, kuko mu munsi w'iyinga uheze barabonye ukuntu mwabaye kandi bari bafise amahera makeye mu kigega cy'ishengero. Rero barakoze kandi bayakoresheje neza kugira ngo mumeregwe neza. Bakoresheje amahera mwatanze y'amashikanwa kugira ngo mushobore kwicara mwumviriza ubutumwa uno munsi. Harapfutse gusumba uko hari hameze ico gihe. Rero turakengurukira Imana na mwebwe mwese kubona twararonse ako karyo. Ndanezerewe mwene data Boy Bodas ntiyashaka kumera nk'ugumye inyuma iki gitondo. Rero namubwiye gufata iyi ntebe no kwicara ngaha n'aba bakozi b'Imana, ariko ntiyabikoze nk'uko mwese mubizi. Mwene data Bodas aduserukira ku rubuga. Ndanezerewe cyane kubona mwene data. Ndanezerewe cyane kuba dufise mwene data Bodas hamwe natwe n'abandi bakozi Imana benshi ndabagenzi muri iyi mginga. Naribajije maze ndavuga nti gihe nzoja hariya ku munsi w'iyinga nzokwerekana umukozi w'Imana wese, umuntu wese rero iyo muje ngamuba mwatwawe n'ubutumwa gushika mwibagira byose hafi ya byose byari bimeze. Rero ntegerezwa gusubira muri Arizona, ntegerezwa gutaha ku wa mbere uza mu ndwiza nsubira Tucson gusubiza abana hariya ku ishuri, kandi nzoca ngaruka inyuma y'ibyo. Kandi umukenyezi ategerezwa kuba hariya kare gutangura kwandikisha abana mayinga biri imbere y'uko ishuri itangura. Kandi wenjo changaruka nganda ha mare umwanya mutoye kandi ubikigihe cyanje cyakaruhuko uko mubizi narigishije kuva mu kwezi kwa Kigarama nzero ruhuhuma ntwara ntenda mu kizaruza maruheshi na mukakarubu nambi Imana ibyemeye kandi ntihabe kundondera bidasanzwe. Iki ni igihe cy'akaruhuko kandi ndagenda guhiga Canada. Ubu namba umwami mpamagarira ikindi kintu, ibyo bintu sinobyitaho. Imana yamitse ubwa mbere kandi ishaka ko aba uwa mbere, kandi mushaka ko aba uwa mbere. Ariko rero namba hatabaye uguhamagara kudasanzwe kandi bikaba ari ubugombe bwayo. Ibyo nibyo ntegerezwa gukora mu mezi abiri azokurikira, ni ukujya guhiga ubu kugira ngo nirukire nda
to rest myself.
Ntahura isi ntizokwigera imenya ibyo ntegerezwa gucamwo. urabona kandi nuruhagarara gusa ntibitangaje ko umwami yabwiye abigishwa biwe igihe yagendana nabati muje ku ruhande mu bugaragwa mu ruhuke gatoyi murabona ndabitahura gusumba kuri buri munsi kandi cyane cyane uko iminsi yanjye irushiriza kuba myinshi ku isi murabona uko ndushiriza gusa murabitahura murumvise umwungere wanyu avutse ati amene kuri ibyo nawe we twese dushobora gutahura ko tutakira abana tumaze kurenza imyaka 50 ubudutegerezwa kugira umwanya muto turakenguruka cyane ntahe tuhejeje kumva umukenyezi yari yagiye kwa mukawude jigi abantu bamwe binjira bavuye muri Alabama ahantu hamwe hariya kandi bavuga ibyerekeye ibintu bihambaye umwami yakoze muri kijya gikorana iby'abana batoye bageze n'ibintu bitandukanye n'ibindi byinshi ku buryo mana we neza ibyo twari umwanya muremure kugira ngo bishobore kuvugwa hanyuma ntegerezwa no kwibuka yuko nizera yuko bamwe muri bo bambwiye yuko mushiki wacu Rodson yajenga iminsi y'iyingi ibiri hamwe n'akana gatoya ntabyo nomenya ariko nibaza ko bavuze yuko ari akazukuru kiwe nkumbure kugira ngo gashikanirwe imana yakazanye gakura ishika kurya mupfaso ntiyatubereye umuntu mwiza cyane kandi turamushimira kandi yazanye akana gatoya gakuye Chicago kugira ngo gashikanirwe imana yamara rero yari afise umwana mutoye kugira ngo akazane ndibaza kugira ngo gashikanirwe imana ariko arajejwe ishinga nuko uyo mwana ashikanirwe umwami kubw'ibyo namba mushiki wacu Larson abigomba mu gihe ndiko ndavuga namba yoza na gusa ako kana kubw'iki gikorwa cyo gushikanirwa imana hanyuma rero nkumbure mu gihe ariko aritegura nshaka kuvuga yuko ubu bwabaye ubutumwa bugoye kuruta ubundi nigeze kugerageza gutegura gushika mu ijoro riheze indwi yose ninjira mu cyumba kugira ngo ngerageze kuja mu ruhande inyuma y'ukwitaba amatelefone n'ibindi kugira ngo ngerageze kuronka ikintu mu byiyumviro byanjye ku bw'iki gihe kandi igihe ngiye sinshobora no mu byiyumviro byanjye ntacarimwo kandi ejo nagiye mu cyumba cyo munsi niyumviriye yuko hari hashuje cyane ku bw'ibyo nagiye mu cyumba cyo munsi nicara hariya kandi nagerageza gufata bibiliya yanjye ngo nsome maze ngasinzira hanyuma ngahaguruka hanyuma nkanywa amazi nkagerageza no kwinyiganyiza no guca hanze nkagendagenda nkicara ku ngazi umuntu umwe yaciye iruhande maze amfatana ku ishati nicaye ku ngazi hari hashushe cyane barandamukije bazungagiza ibiganza sinamenye namba bararamukije umuntu umwe ashobora kuba yari umuntu munaka ngawo mu gisagara cyangwa ashobora kuba yari umuntu wo mu ishengero yandamukije kandi nariko ndiyumvira rwose natereye gusa akajisho ku muntu uduga warenganye naramukije mu ijoro riheze ninjiye mu muduga maze ndagenda nerekeza i Charleston ngerageza kuronka ikintu kinaka umwami yasa naho ashaka kumbarira ikintu kinaka ariko na satani yari kwagerageza kwitambika mu nzira yanjye kugira ngo ambuze ku gikorwa ku bw'ibyo ndiyumvira ntemu niyabikora ndaca kuguma ndindiriye gusa ngume ndindiriye gusa nkomanga ku rugi gushikaho yugurura ku bw'ibyo rero haciye umwanya mutoya cyangwa inyuma gatoye gusa isaha imwe muri iki gitondo nabyutse kare cyane ejo nari ndwaye buhoro buhoro ngerageza nari y'ibigori ntibyangwa neza hashushe rwose kandi nari kongerageza kubica kure nuko rero muri iki gitondo nk'isaha 2 naguye kucanditswe cyanditswe ubwoba nuko nsubira kuraba icyo cyanditswe kandi kirasubira kintera ubwoba maze ndagenda nkagikurikirana mu byanditswe kandi mpejeje mu mwanya mutoyo uheze ka kubw'ibyo birashoboka ko umwami dufite ubutumwa muri iki gitondo bwo satani yagerageza kutubuza woza nako kana gatoya mushike wacu Larson mani bane nabo ibafashe rero nara gugumije kubiyinguhetse imisi ibiri kandi niyumvira cyane ibikorane bibiri mu gitondo ku mugoroba kandi ibyo biragoye kuri mwebwe natahuye ko bamwe muri mwebwe bategerezwa kugira urugendo rwa kure no gusiba umunsi w'akazi n'ibindi rero naho tugiye kugenda kubiyinga ku wa mbere w'iyingira izangiye gutangaza gusiga ikorane cyo kubiyinguza umwami abishatse murabona kiretse ikoraniro shaka gusubira kuguma ngayo iri joro murabona ibyo ni muri benshi cyane ni bangahe boshima ko biba iri joro turabe ko twogira ibikorana iri joro ubu aboshima ko biba kuwiyinguza muduzi biganza namwe yo imana we biregeranye mvuye iki Vumuputikia ha, rero, ubu butumwa fise ni burebure iki gitondo ariko sisinzi gusukuno ndazi ko nafashije gushiraho amategeko y'ishengera ariko hariya namba muraba navuze kiretse ndiko ndafata ku ibande murabona kubyivyo ibi biri ko birafatwa ku ibande kubyivyo nkumbure turaja kugerageza kugaruka ako kabiri rijoro no kubiyinguza rero tuzobikora namba umwama bishaka murabona ubu namba mutaronswa ubutumwe riyinga rero muzoze kubiyinga uza ndanga ko mutegerezwa kuza kabiri nkuko ariko numva umengo dusigaranya kajya ngatoye kandi muribuka gusa namba igihe akibandaniriye ntituzoronka kakanya igihe kirekire cyane murabona mwibuka ikintu kizoshika birashoboka ko amategeko aduhagarika cyangwa satana zota muri mwebwe maze abasanzaza mwabyamye bibuko murabona ikintu kinaka kizoshika rero dute tunezeregwa kanya kose turi kumwe rero kuri mwebwe mutegerezwa gusubira mu ngo zanyiri joro banko kuyingwe heze nari mfitse gusa ubutumwa butoye bugufi kandi rero mwebwe namba mubushaka kwibande hemwe atankeka tuzoba burungikira ibande namba mutegerezwa gusubira mu Irani turi ndaje kuvuga ubutumwa icoro namba umwami abishatse nari mfise ibyo nanditse cyo cyangwa hega yeje ubutumwa butoya nari nanditse ndabukuye mu mutwe kubwo kwibuka ikintu kinaka kandi n'ibyivya kera ariko hari ubutumwa bubiri na biri ukumengo ni hagati bumwe muri bwo ni iri bari tobotse imishwe na cyangwa biba umuyaga no kwimbura gashuru gusa ubutumwa buvuye mu butumwa bwiza iki gitondo no kwigisha kandi rero muri iri joro ndaja kuvuga akubi umuyaga no kwimbura gashuru cyangwa iriba ryatobotse imishwena kandi muri iki gitondo nshaka gusoma mu byanditswe vyera ubu mumeze neza muvuge muti amen. Ni byiza ubu nshaka muri Bibiliya zanyu ko mufata hamwe nanjye igitabo cya Hoseya. Mwebwe musoma rero reka dusome imirongo mike y'igice cya gatandatu cy'igitabo cya Hoseya umuhanuzi. Kandi turashobora guhaguruka. Mwami mukunzi ntitubereye gufata iki gitabo mu ntoke zacu kuko dusoma mu byanditswe ko atanu umwe mu ijuru cyangwa ku isi cyangwa ikuzimu yari akwiriye cyangwa ndetse ashobore gufata igitabo cyangwa ndetse kukiraba yo kandi hariya haje umwe yari ameze nk'umwagazi w'intama wari wishwe afata igitabo kuko yari akwiriye hanyuma menu dushashara kandi duhanze amaso we muri iki gitondo wahishure intumbero y'ibyanditswe muri iki gitabo kuko ni igitabo cy'incungu icacunguwe cyose cyanditswe muri cyo. Ese twotora aho duhagaze muri iki gitondo mu gihe tubayemo kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Enda nimuze dusubire kuhoraho kuko ari we yadutabaguye kandi niwazotuvura, niwe yadukubise kandi niwazodusomora. Iminsi ibiri ishize azoduhembura ku munsi ugira gatatu azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe enda tumenye uhoraho tugire umwete wo kumumenya nk'uko umutwenza ataco wubuza kuza niko nawe azoza azotuza ko nk'imvura nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi ewe furayimu nawe nkugirente nawe nyene yudanda kugirente kuko urukundo mu nkunda rumeze nk'igipfungu cyo mu gatondo tondo kandi nk'urumero utamukanya gato nicyo gituma nzobatemagurisha abavugishwa nanje nzobicisha amajambo yo mu kanwa kanje kandi manza mbaciriye zizokwira hose nk'umuco imbabazi nizo ngomba sibimazi n'ukumenya jewe Imana kuruta ibimazi byoshejwe ariko bo bishe isezerano nka Adamu aho niho bandyarukiye. Gileyadi ni igisagara cy'inkozi z'ibibi Chayo beranijwe n'amaraso nk'uko ibitero by'abambuzi biryamira umuntu ni ku murongo w'abaherezi wicira abantu mu nzira ija i Shekemu bakora iby'ubugesera mu nzu ya Isirayeli nahabonye ikintu cy'ubuyobe aho niho habonekeye ubusambanyi muri Efurayimu niho Isirayeli yahumaniye kandi nawe Yuda urindiriye igihe cy'imbura igihe nzogaruka n'abantu banje bajyanywe ari nyagano mwami Yesu kura muri ibi kubwa mpemu yera wawe intumbero ikenewe mu gihe tubandanya tukurindiriye mu izina rya Yesu amina.
Now,
ikigwa cyanjye muri iki gitondo ni kumenya igihe cyawe n'ubutumwa bwacu. Twabonye mu kigwa cyo kuyinga uhetse nk'uko twigishijwe ku munsi mukuru w'inzamba. Kandi nshaka kubagabisha ubu ku gihe igihe cya Isirayeli ku isaha y'Imana. Turajya kwiga uyu munsi kigwa cy'ishuri cy'uwiyinga. Nshaka ko mutahura kandi mumenye igihe turiko turabamwo. Nk'uko mubibona igihe gisa n'icyaduheranye. Kandi rero ku by'ibi mwotegerejwe kumenya isaha nyine n'igihe n'ibimenyetso n'ubutumwa mutegerejwe kuronka. Ubu nk'uko twatanguye kuwiyinga uheze twari twavuze ko tugiye kwigisha ku nzamba inzamba ndwi za nyuma zo muri Bibiliya. Kandi jewe muri jewe nyine niyumvira ko zokuguruwe gusa nk'udushashara, ariko namenye ko kuri buri kamwe muri utu tugurugwa hari ikintu gihambaye cyashitse. Kandi igihe twigisha ibihendwi by'ishengero rero byari bitunganye gushikaho mpemu yera za hagati yacu kandi arabyemeza hanyuma bishigwa mu binyamakuru kandi bikwizwa mu gihugu cyose kandi byerekanywe n'ukwezi mu ijuru. Kandi twabyeretswe amayinga n'amezi mbere y'uko biba. Gusa n'ingene byoshitse mu buryo butunganye hano mu ikoraniyo yarabamenyekanishije hano ku mugihe yarabimenyesheje mu kwezi no ku zuba yarabimenyesheje kandi mu nyifato y'ibihugu muri iki gihe yarabimenyesheje nk'uko ubutegetsi bw'i Roma bwagiye kandi bugaruka i Palestina. Bivugwa ko ari papa wa mbere yasubiye kuva niko bavuga Petero aba abaye papa. Rero byari bihambaye rwose hanyuma tubona imbere dushashara ndwi twahishije ayo mabanga yose. Jewe sinamenye ibyo nariko ndacapa ku kibaho mu gihe mu bihendwe by'ishengero namba Imana irabizi gusa ubwo kwerekwa narabicapye nazi ku Imana inyuma y'umwaka n'amezi atandatu yari giye kubigaragaza mu kirere mu kwezi kandi bigaca mu binyamakuru no mu gihugu cyose. Sinarinzi ibyo sinamenya ko hobayo ubwira kabiri butangaje bwerekana iki gihe cya Laodikiya. Rero muri ibyo binyamakuru ubona gusa ibihe bitatu bitandatu ni kubera ishengero rya Laodikiya ryarubwira kabiri bwuzuye. Kandi namba mwoshobora kumenya icyo bivuga mu buryo bwa mpemu ukuntu Imana yabishyize mu ijuru. Igihe nabishyira hano mu isi narashyize akanya gatoya nk'uko mubibona gusa gaco gatoya hari gusa imbere y'uko abatoranijwe nyine bari bahamagariwe kuva mu isi. Niyo mpamvu nagashyize kubera igihe cy'indwi ariko igihe Imana yashyiraho mu ijuru habaye ubwira kabiri. Nkumbure y'uko wa nyuma yari yahamaga wavuye muri icyo gihe cya Laodikiya ntabyo nzi hashobora kuva mu butumwa. Ubu mumenye ubugira kandi mbere y'agashashara kindi ako nibaza kwa akatari kuba muri ubwo buryo. Hano mu ikoraniro yarabivuze hanyuma ndungikitikisoni muri Arizona ndababwira ibyari kuba.
kandi hariho umuntu yicaye hano no munsi yari hari yabonye neza na neza inge nivyo navugiye hano vya shitse akwa abamarayika ndwi bari bagiye kuza rero ibinyamakuru byarabikwiragije nibimenyesha makuru mu gihugu cyose umuzingi w'umuco w'igitangazo ufisije ishusho ya piramide gusa nkuko nari nabicafye hano akandi ndabibereka waduze uvaho abamarayika ndwi bari bahagaze ushika ku birometero 48 kandi uvize ubwaguke bw'ibirometero 4 bitatu bambe ku birometero 43 uduga hejuru n'ibirometero 48 byo bwaguke sinibuka icarico kandi bawubonye mu mareta yose guhera Tucson Arizona neza niho vyabereye icarimwe murabona bibiri y'Imana ntiri gusa ibisi gusa umuntu munakagerageza kubatsi ndagiramwe ikintu kinaka ariko nukubahishurira uko bimeze mu buryo bwa mwemu muri iki gihe hanyuma rero ubutumwa bukurikira bwaguruye udushasharandwi ari two twakuye hamabanga nyegejwe yose ya bibiliya n'inyigisho n'ibindi akaba ari by'isi rwanyishitse ishimitse cyane muri iki gihe irabigwanya amazi ikavuga ko ari iby'ikinyoma ibyo ikindi gihe ngaha muri Arizona bateranye uduce tw'amabande kugira ngo bagerageze kumvugisha ibintu ntavuze gusa mwibuki iyerekwa ryerekeye icifuzo cya Arizona bibiliya yavuze iti coroshe nuko yohambira igurusyo ruremereye ku izosi kandi ikindi kintu ngo umuntu wese yaba umuvuga butumwa cyangwa ishacaka azokuramwe ijambo rimwe cyangwa azokongeramwe ijambo rimwe abantu bashyira isobanuro yabo bwite ku ijambo nk'uko ryatanzwe bagerageza kurivugisha ikintu ntavutse kandi si ijambo ryanyu ni ijambo ryayo uzokongera ko cyangwa agakura ko hanyuma rero mwiyerekwa twarabonye aba bahanuzi bamanuka nk'uko nabibasiguriye nizera heza mayinga menshi byose bizoba navuze ntimugume kure yavyo gusa mu gihe jewe ndabirwanya rero Imana ntishobora kubirwanya ariko reka tuyirekeyo ibikore niyo ibyitayeho murabona rero twarabonye kuyinga uheze hari twari ko turigisha ku minsi mikuru kandi hari umunsi mukuru wa Pentekote kandi hagati y'umunsi mukuru wa Pentekote n'umunsi mukuru w'inzamba cyari igihe kirekire iminsi 50 neza hagati ya Pentekote n'umunsi mukuru w'inzamba kandi iminsi 50 ari byo Pentekote isigura 50 akwari ukuzunguruka umukama cyangwa ibyimbugwa by'umushutso byarinjizwa kandi turabona ko byari ikigereranyo kirya gihe n'ibyimbugwa by'umushutso byerekana ibyimbugwa by'umushutso bya mwemu yera bizosukwa ku bantu kandi turabona icyo gihe ko iminsi 50 yakiriwe n'abanyamahanga aribo Imana yahamagaye mu banyamahanga ihanga ku bw'izina ryayo umunsi mukuru wa Pentekote kandi turiko turaca muri uwo munsi mukuru turaca muri uwo munsi mukuru muremure wa Pentekote rero mu by'ukuri uhereye ku minsi 50 byabara amasabati ndwi kandi amasabati ndwi yagereranya ibihendwi by'ishengero ahari kuba guhamagarwa mu gihe cy'umunsi mukuru wa Pentekote uguhamagara abantu bo mu banyamahanga ku bw'izina ryayo rero aya masabato ndwi aheze yabaye hategerezwa kubaho umunsi w'impongano ari wariwo wari inzamba ndwi kandi inzamba ndwi zategerezwa guhamagarira umunsi w'ikigandaro kugaruka ku kimazi canke ku mpongano kandi turabona rero ko Isirayeli inzamba ndwi zari zerekeye Isirayeli gusa
The seven trumpets pertained only to Israel. And then why he
kandi rero igituma atanyemereye kwigisha kuri izo nzambano mbere nari niteguye kubimenyesha ibibanza byari biteguye n'ibindi byose kugira ngo tujeyo kwigisha ku nzambandwi hanyuma mvugani hariho ikintu kingoye cyane niko navuze twabandanije dukora na biri na twebwe twese dutegerageza gutegura ibintu byose bitanga akayaga mu nyubako ku by'indwi yindwiza ku by'inzambandwi twari dufise iminsi 10 cyangwa iminsi 8 dufise ingoro y'amakora
amateraniro y'ishiro ariko mwe muyera ntiyari kundeka ngo ndabikore kubyinumbero kana kakani nibajije impamvu kandi giye naja gusenga nabyo umugore ntindinjiye kandi bivuye ku mutima napfukamye imbere y'Imana kugira ngo nsenge kandi yampishuriye kwinzo nzambandwi zumvikanye kugashashara kagataratu kandi nari nabyigishije mu buryo bw'inziga bwenge murabona nukurubyo kwimwe ukuboko kw'Imana ikintu cyose byerekeye Isirayeli kandi twabibonye kugashashara kagatanu mwese baba ifise no guhambwamwa kwaba Yuda n'igihe cy'abanyamahanga cyabaye muri imizi mikuru ya Pentekoti nzamba munsi zose zumvikanye kugashashara kagatandatu kandi twarabivuze ko kuyingu heze ku munsi w'inzamba nimba mwese mubikeneye byari gukora iki kunyarukisha abayuda bavuye mu mpande zose z'izingu basubire mu gihugu cyabo bategerezwa kuba hariya kandi ukugurwa kudushashara kugashashara kagatandatu no ku inzamba indwi zumvikanye kugashashara kagatandatu rero ubutumwa bwa marayika w'indwi buzugurura ibanga ry'udushashara guhamagara abakozi b'abanyamahanga bo ku isaha ya cumi n'imwe ngo bahabwe impembo abakozi bo ku isaha ya mbere baronse murabona rero Yesu yarabyigishije yavuze ko hari abantu bamwe bagiye kwimbura bahawe akazi kandi bagiye akare mu gatondo baronse igihe idenariyo ku munsi akandi hanyuma ku isaha zitandatu y'undi muntu yaraja mazaja akugikorwa hanyuma ku isaha ya cumi n'imwe iyo niyo saha ya nyuma y'umunsi uyo muntu yaraje maze aronka impembo imwe nk'iyo baronse ku isaha ya mbere y'umunsi isaha ya nyuma biratunganye cyane ukuntu intumwa z'isaha ya mbere zifise ijambo hamwe n'ubutumwa bwiza hamwe n'ukuri binjiye ku munsi wa Pentekoti hanyuma habaye ibihe by'umwijima byabahagaritse hanyuma hagati y'umunsi Luther na Wesley na bariya barinjiye hanyuma rero hategerezwa kuba ubutumwa bw'igihe cyo kukagoroba kandi bazoronka ikintu kimwe nk'icyabo mu itanguriro baronse ubutumwa bw'igihe cyo kukagoroba n'ubwo gushumbusha ubugira kandi kugarukana ikintu kimwe ubugira kandi akandi mwibukiye rekwa ryo mu ndwi iheze ko igihe umugeni yaje kuba akubibona imbere y'igihe haje umugeni muto mwiza mwiyerekwa nanje sinari ko ndabyiyumvira ko nari nicaye hariya gusa ndaba hanze hanyuma hanze umugeni numvise ijwi iruhande yanjye riti ehe ukwerekwa imbere y'igihe k'umugeni nawe araza naramubonye uko yari ameze w'igikundiro cyane mwiza mwiza akiri muto yari ko aragenda atera intambwe uko ashoboye ntiyari ingendo y'igisodi intambwe uko y'umugore y'ukuntu batambuka nk'abapfasoni uko niko yari ko aragenda ajya ibubamfu bwanjye kuri uru ruhande hanyuma ajyaho ntamubona hanyuma mpindukiza ku ruhande rw'iburyo maze anyereka buri shengero nk'uko ava mu bihe hanyuma yo ateye isoni gute kandi rya nyuma ryari ry'iki gihe cy'ishengero ryo mu minsi ya nyuma ryarongorwa n'umupfumukazi kandi bari bambaye nabi basa nk'abanduye kandi bari ko bagendagenda bisunga umudiho w'intambo ya rokendelo hanyuma abagore batamba muri uwo mudiho w'iyo ntambo bafashe urupapuro urupfuzo mu buryo bw'umuryarya bw'umuryarya urupfuzo ruri hagati y'ibara ryera n'iryirabura n'ibara ry'ububeshi urupfuzo si ibara ryera cyangwa iryirabura n'ibara ry'ububeshi urupapuro rwasa n'urupfuzo bararufashe imbere yabo bambaye utujipo tw'intambo ya hawurana bafashe imbere yabo kandi bambaye ubusa kuva hasi gushyika hejuru kandi bari ko bagenda ndagenda cyanke kuri uwo mudiyo cyanke bazunguruka hanyuma bagenda genda kuri uyo mudiyo w'indirimbo mu gihe bari ko baregereza hanyuma bavuga ati ibyo ni shengero kandi igihe ryanshi iruhande ryaje umutima warahatswe kugahagarara nibagiye n'intambwe ibyo ari byo biri ko bigerageza kwerekwa kuri Kristo nk'umugeni n'intege n'intege zose n'ibintu umuntu yakoze agerageza kubyara umugeni ku bwa Kristo maze Maria mu biyandu yateye isoni nk'uko kugira ngo abe umugeni wa Kristo byarandwaje ku mutima kandi nk'uko yarengana hanyuma azi imbere yanjye yawe twari duhagaze yari afite urupapuro imbere yiwagendera ku mudiyo kandi azunguruka natamba kandi agenda ku ruhande rumwe ajya ku rundi ko yagenda n'intambugo kigeze we zifise kino gihe akoresha ubwiwe ibikorwa byanduye uko yatambugo sinjejwe ibyo bintu ushobora gusa kuvuga ibyo nabonye kandi Imana nk'umucamanza wanje
ariko
ibyo ryari ishengero ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero uko yarengana umugongo wose waraboneka kandi rero uko yarengana niyumvise nabi nk'uburabye hanyuma yavuze ati umugeni agaruka ubwa mbere hanyuma hano umugeni azi inyuma yiwe wa mugeni nyene yaboneka ku itanguriro nuko umutima wanjye wagize umunezero wo kumenya yuko hariya hazoba umugeni kandi azoba agizwe n'ikintu kimwe yambaye kumwe nk'urya yari ku itanguriro azohamagarwa kandi ndazi yuko ibyari ukuri nambi byatari ukuri rero iyerekwa ryose nagize mu gihe giheze n'ikinyoma kandi umuntu wese aratse yuko ata kintu na kimwe yatubwiye ariko kiba ari ukuri yitegerezwa gushika nyene hanyuma urashobora kubona ukwandura ku ishengero ry'ubu ryiyita ubwaryo ishengero nk'uko umuntu umwe yavuze urya munsi mwene data ritera mwene data wanje w'agaciro ahagaze hariya yagamiye uruhomo buko yakibonye nk'ishami ry'inguruka izi ku muzabibu kandi twari ko turabiyaga ko mu nzu y'undi munsi kandi mwene data riteri yarababajwe n'ibihe by'umwanya n'imbwemu mu mashengero kino gihe ukuntu natanguye kugwa abakozi b'imana bava ahantu hose n'ibiganiro babaza bati niki cabaye mwene data Branham niki cabaye wo mana we mwene data Luteri yambajije ikibazo ati mbega bo babeshejweho n'impwemu ya satani canke iki navuze nti hoye ishami ry'inguruka ziri baho kubw'inkomezi z'umuzabibu ibaho kubera indimu izokurira ku giti cy'umucungwe ariko ntizokwama imicungwe naho ibeshwaho n'ubuzima bwacu kandi ishengero ryiyita uko ni gusi iry'ingurukizi ribaho munsi y'izina ry'idini munsi y'izina ry'ishengero abakatolika n'abaporoti n'amashami y'ingurukizi bakwegwa biva mu nkomezi z'umuzabibu hanyuma bakama ibyama by'ibyo bari kuko batari babwakizwe ntibaraba inkomoko batoranijwe mu nteguro y'imana iyo niyo mpamvu bategerezwa kwanka ijambo kandi bama ubundi bwoko bw'ibyamwa igiti cy'inkomoko cy'ukuri mu mitsi yacu cyatoranijwe kwama imicungwe ku giti cy'imicungwe yesu yavutse ati ndi umuzabibu namwe muri amashami ariko icyo giti nicyamara kuzana irindi shami kizokwama icyamwa cyacyo cy'inkomoko kandi hategerezwa kubaho ugushumbushwa kw'ibi bintu byose ku iherezo ry'umuzabibu hategerezwa kubaho kuza ugushumbushwa umuco wa kagoroba kugira ngo umurike no kuriroranya ariko bizoturuka mu muzabibu atari dini ryometswe kuri wo ariko uzanwa ku ijambo ry'inkomoko ritegerezwa kugaragarira igihe cy'akagoroba kandi hazobaho umuco mu gihe cy'akagoroba bisaba umuco uryetse raba ukungene ibyanditswe bitunganya umunsi utazokwitwa umurango cyangwa irijoro cyangwa ntigishobora gushitsa kiretse izuba rigihishije ntibiraba ukungene wigisha icyo ari cyo cyose ukora ntigishobora gusha ntigishobora kugaragara ntishobora gushika atari we yavuze ati ndi umuco w'isi ijambo rero hategerezwa kuza inkomezi mpemu yera ubwiwe kugira yeza agaragaze cyangwa yerekane cyangwa kugaragaza yuko ibyo yasezeranye byoshitse muri iki gihe umuco wa kagoroba uzana ibyo Mbega igihe umugeni yasubiye muri cya kibanza nyine yari mu gihe yari mu ntango, ariko namubonye apfa mu murongo, hanyuma ndagerageza kuwumusubizamo. Rero byinshi byoshoboye kuvugwa kubw'ibi bintu kubyerekeye igihe tubayemo. Rero Hoseya yavuze mu gice cya gatandatu rimwe, musubire k'Uhoraho. Mwibuke, yavuze yuko basanzajwe kandi niko byabagendeye. Yavuze ati bazosubira k'Uhoraho. Inyuma yo gushwiragizwa kandi yo bahumishije, itegereze musubire. Gushwiragizwa ikigira kabiri, bari baratabaguwe kandi bahumishijwe. Nibyo byashitse neza na neza. Azodukiza kandi azodusomora. Kumwe kwa Ezekiyeli 3:7 amagufa yumye, ikiyaya cyuzuye amagufa yumye. Ezekiyeli yarabibonye kugaruka kwabo. Rero nimwitegereze. Hoseya yavuze ati nyuma y'iminsi ibiri, inyuma y'iminsi ibiri yo subiye kuri bo, azotwakira no kuduha, gusubira kuduha ubuzima. Rero gusubira gutanga ubuzima ntibisigura inzuka, umubyuro. Aha ni rya jambo nyine rikoreshwa ahandi hose. Nari mpegeje kuri rondera gusa risigura umubyuro. Azoduha gusubira kubaho inyuma y'iminsi ibiri aho hobaye. Mu minsi ugira gatatu azodusubiza kutugira bazima, inyuma y'uko yadushwiragije no kuduhumisha no kudutabagura. Muraza Abayuda bahumishijwe kugira gusa turonke kubona baratabaguwe beno gushwiragizwa nk'ihanga, hanyuma batera akagere Mesiya wabo, kugira twakire Mesiya, kugira ngo habe abantu bahamagariwe gusohoka kuva mu banyamahanga kubw'izina ryiwe. Rero hatangura umugabo, hanyuma umugore agatora izina ryiwe. Aba banyamahanga b'impumyi batokwakira iryo zina umwami Yesu Kristo mu mubatizo. Nibibi gusa kurushiriza, ariko niko bategerezwa kumera. Abayuda bategerezwa, ntibategerezwa kubibona. Hari umwe gusa ategerezwa kubibona, n'uwatoranijwe kwinjwe kubibona. Handi ntimuzokwigera mubibona. Abayuda ntibashobora kubona yuko uwo yari Mesiya wabo, kandi yamara bari abanyabwenge n'abanyateolojiya. Abantu bavuga ngo canke kubumenyi basomeye Bibiliya nyene. Musoma rero inyuma yuko bigaragajwe kuri twebwe, twashobora kubibona neza yuko yari Mesiya. Ariko bo ntibashobora kubibona, nta nuko bo bibona uno munsi. Bavugishijwe ko bo humishijwe no kuri ibi. Ishengero uno munsi ryavugishijwe ko ryohumishijwe akwanga ubutumwa bw'igihe cy'akagoroba, ibyahishiriwe Yohana 3. Havuze ukuri mutindi wafuta, tegereza ukuntu umugeni yari ameze irya joro, canke ishengero ugenda amenye impumyi kandi ntubizi. Mwami Yesu tugirire ikigongwe. Bibiliya ivuga yuko yari amenye, sinigeze ndabibona gushika uno munsi. Ishengero rya Laodikiya ryagenda amenya, kandi igihe ryagaragara rirya joro ryaramenya, kandi ntiryigeze ribimenya, kandi ntiryabimenye. Yo, mbega gukenguruka. Yemwe, nta nkeka, turashima cyane. Numva ko tudashima bibereye ku buntu Imana itumenyesha. Amenya, kandi yerekwa ryavuze ryanyeretse yuko ryagenda amenya, kandi ntiryabimenye, kandi ryari mpumyi. Uko Isirayeli yahumishijwe kugira ngo abanyamahanga binjire, ubu abanyamahanga barahumishijwe kugira umugeni ashobore gusohorwa, hanyuma Isirayeli ishobore kwakira umunsi mukuru w'inzamba neza na neza. Inyuma y'iminsi ibiri azoduha kubaho canke kuduha umuvyuro, kudushira hamwe. Abayuda nivyerekeye izi nzamba rero, kandi tuzobaho mu nyonga hiwe canke kugira ubugingo budashira. Murabona tuba mu nyonga hiwe. Bibiliya yavuze nga muri Hoseya yavuze iti kandi tubaho mu nyonga hiwe ubugingo, kugira ubugingo mu nyonga hiwe ubwo n'ubugingo bwiwe bw'ubugingo ubugingo budashira kugira ubugingo mu nyonga hiwe wabaye mu kwinezereza apfuye mu gihe akiri mu bumuzi abapfuye akiri muzima rero yasezeranye Isirayeli bugira kandi yotegerejwe kugira ubugingo mu nyonga hiwe yari yarapfuye mu bikorwano mu munsi mukuru wa Pentekoti rero murabe neza hanyuma y'iminsi ibiri ubu ibyo ntibisigura iminsi y'amasaha 28 kuko habaye ibyo byabaye hariya kure cyane imyaka majana murabona byasigura iminsi ibiri hamwe n'umwami nyuma y'imyaka 2000 ubu murazi umwanya uhaciye kuva icyo gihe haciye imyaka 2007 kuva icyo gihe kuko hose inyakanga hose yangaha ni 2008 imbere ya Kristo gihe 664 murabona hari haciye nk'ikiringo kirenga imyaka 2007 yavutse ati inyuma y'iminsi ibiri ku munsi ugira gatatu azotugira abazimu bugira kandi hanyuma duhubugingo mu nyonga yiwe hari nzamba zine ziriko ziratsa icyo nico gihe tubayemo igihe tubayemo ubu barasanzajwe barahumishijwe barashizwe hamwe kandi bari kure ku munsi ugira gatatu murabibona barasanzajwe kuva muri Palestina ku isi hose barahumishijwe kwa nka Mesiya hanyuma rero barashitswe hamwe mu gihugu cyabo biteguriye inzamba kumenya impongano nk'uko Bibiliya yavutse igihe bazokwakira ibyo bazomubona afise inkovu z'imisumari hanyuma ishengero ryara janywe hanyuma bavuga bati ni hehe wakuye izo nkuvu yavuze ati mu nzu y'abakunzi banje hanyuma yavuze ati bazokwitandukanya umuryango wose ukwawo baheze barire no kuboroga iminsi myinshi nk'umuryango wabuze umwana wabo w'ikinege mwibuke wa munsi mukuru w'inzamba wari ujejwe gukora ibyo kuboroga kugandarira ikimazi icishwe kandi bariteye ibitugu bari mu gihugu cyabo bari basanzaye bahumishijwe ubu bari hamwe kandi hari munsi y'agashashara kindwi inzamba indwi zabo yavuze kugira ibakoranirize hamwe inzamba ya gatandatu iyi ndwi ni ya nzamba ihambaye nk'uko twabonye kuri iyi ngwezi inzamba ya gatandatu ivuga mu minsi munsi y'agashashara ka gatandatu nka kwa kugu kururwa kwa gashashara ka gatandatu ikintu cyose ku mwanya umwe gusa zivugira rimwe aho tumaze imyaka 2000 mu munsi mukuru wa Pentekoti ubu imyaka 2007 kuva icyo gihe yavuze ati ku munsi wa gatatu tuzosubira dukorana ubugira kandi nyuma y'iminsi ibiri ku munsi ugira gatatu tuzokoranira hamwe ubugira kandi nyuma turonka ubugingo mu nyonga hiwe murabona isezerano igihe kirashinditse neza ku gihome turabona aho turi ubu mu gihugu cyabo barindiriye umunsi mukuru w'inzamba cyane ugutahugwa kw'impongano no kurindira ukuza kugandara kubera umwanku bwa mbere yuko bariteye ibitugu bari mu gihugu cyabo ku bw'ibyo barindiriye bose bari iki kintu cyose cyashyizwe mu kibanza cyacyo nk'umukozi w'umuvuzi umukozi w'ubutumwa bwiza simbona ikintu kimwe igisigaye kiretse kugenda ku mugeni kandi umugeni yajyanywe imbere y'uko batahura ibyabaye baraboshwe barasanzajwe nshatse kuvuga yuko basanzajwe barahumishijwe hanyuma ubu bakoranirijwe hamwe hasigaye ku mugeni kujyanwa barindiriye kugenda ku mugeni kugira abahanuzi babo bamubyajijwe Yohana 11 babahamagare ku munsi mukuru w'inzamba kugira batahure icyo bakoze nimwibuke hagati nyene y'udushashara havuyemo agashashara ka gatandatu hanyuma hari 144 batoranijwe kandi bahamagawe hanyuma hagati y'inzamba ya gatandatu n'iyindwi byajijwe Yohana 11 hagarara harya nyene bijyanye n'agashashara kinwe kugira iki bategerezwa gukora iki kandi byategerezwa kuzana ibyabona bibiri Mose na Eliya abahanuzi ari bo abayuda gusa bizera abahanuzi kandi bazoza hamwe n'ikimenyetso cy'abahanuzi kandi igikorwa cyabo kizoba icy'abahanuzi kuko babikoze neza kwerekana ikintu kimwe yuko ubu n'igihe upfa cyangwa icyo ari cyo cyose igihe upfa muri ino si kamere yawe ntihinduka nimbura umubeshi ubu hariya uzoba umubeshi nimbura uwibona ngaho uzoba uwibona hariya nimbura uwukekeranya ngaho uzoba ukekeranya hariya abagabo n'abagore n'umwanya wo kwinyiga kwinyiganza no kwisuzuma hanyuma mubona aho duhagaze kuko urupfu ntiruhindura ibyo bari baragiye imyaka ibihumbi bibiri Mose hafi imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu na Eliya kuva hafi imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu Eliya yagiye na Mose yagiye hanyuma ngaha bagaruka ya kameremere no gukora bya bintu nyene urupfu ntiruhindura umuntu ariko ruhindura ahantu ho kuba
Doesn't change your faith.
Ntiruhindura kameremere yawe. Ntiruhindura kwizera kwawe. Ntiruhindura ikintu na kimwe muri we ukiretse ahantu bayi. Rero ni gute kameremere yawe imeze muri kino gitondo nimburu. Uwukekeranya ijambo ry'Imana uzoba ukekeranya hariya. Sindaba ukuntu. Uburu wera ukuntu ubaho n'ukuntu. Ubaho neza ntibizohindura na kimwe upfuye. Kiretse ahantu ho kuba. Kandi nimba udashobora kwemera ijambo ryose ry'Imana ukuntu ryanditswe ntuzobikora hariya rero. Ntugire ikibazo ntuzoba hari. Utegerezwa kuryemera mu kunengesera kwaryo. Mu nkomeze zo kugaragara kwaryo. N'uguhishurwa icyo riri. Hanyuma ube igice cyaryo. Azotsura. Gusa ijambo ryiwe nk'uko yatsuye ijambo ryiwe kuri kirya gitondo cya mbere cya pasika ijambo ryiwe niryo ryazutse gusa n'abari bapfiriye mu ijambo ryiwe bizera ijambo ryiwe no kugaragaza ijambo ryiwe murabe rero ibyo byabaye haheze imyaka ibihumbi bibiri n'amajanirwe barashwiragijwe barahumishijwe n'ubu baragiye hamwe rero ikintu gikurikira n'uko bategereje kwakira ubugingo kandi abanyamahanga kandi abanyamahanga barasohowe umugeni ariteguye izamugwa riri hafi mbega dushobora kubitahura mbega mu bisanzwe dushobora kubyizera mbega n'umugeni wapfuye avutse mbega n'igitito kuri twebwe mbega n'ikintu kinaka cyumvikana ko ari ukuri mbega n'ikintu kinaka kuri twebwe turi hanze dushobora kwizera cyane n'ikintu kiri muri twebwe igice n'iki gice cyacu kiruta ubuzima kuri twebwe n'iyihe nyifato twicaranye nga muri uru rusengero iki gitondo mwibuke buzoba ari ubusho butoya buzobyakira ubu bari mu gihugu cyabo barindiriye inzamba ubu barindiriye kugenda k'umugeni mutoya ku buryo ibyashyiriwe Yohana 11 bishobora gushitswa igihe cy'ishengero cyararangiye udushashara twaruguruwe ibyo byerekana ibyo basize inyuma mu gihe cy'ishengero kandi ubutumwa bwaratanzwe Isirayeli iri ku rubuga Haleluya yiteguriye umunsi mukuru w'inzamba yo mwebwe bantu bo mu bindi bihugu aho muzo akumvira ino bande ntushobora kwikangura mwene data cyangwa ibira guhumisha cyangwa uwo bitera hanze maze ukabyita ubuvugishwa bw'ikinyoma mu gihe bigaragajwe neza imbere yawe n'isi n'igihe n'abantu na mpemu yera yabyanditse byagaragajwe mu buryo busanzwe bwa mpemu bw'ibintu ikintu cyose yavuze cyarashyikijwe kandi cyaremejwe Isirayeli mu gihugu cyayo babasunikiye gutahari babashoreye hariya nk'intama ibingira zirabirukanye maze zibagobera kujya mu mutekano mu gihugu cyabo bwite nibuka Isirayeli yarasezeraniwe gusa guheza gigwa mu gihe izoba iri mu gihugu cyayo Imana ntiyigire hezegira Isirayeli hanze y'igihugu Aburahamu yagiye hanze y'igihugu yaciriye ku iteka abapfa mu gihugu bose bacirwa ku iteka Imana ishobora guhezagira Isirayeli yo igumye mu gihugu cyayo gusa kandi iri hariya ubu nk'igihugu kandi ishengero ryarahamagawe ririndiriye gusa izamugwa ryonyine yuko umugeni azamurwa udushashara turuguruye twaraduhishuriwe turabona ibyari byarasigaye mwebwe mushaka guharira no kuvuga byinshi ku rubyaro rw'inzoka n'umubatizo mu mazi n'ibindi mwarahumishijwe kandi ntimubizi imana y'iyisi yarabahumishije kuri ibyo kandi ntimubizi Ntibitangaje ko nagize igihe kigoye kino gitondo cyo kurwana muri ibyo ni misunikano. Aho kubyabo bahanuzi babo bashobora guhishurirwa muri iki gihe cya nyuma ntibashobora kubikora. Mu nzamba ya musi musi mukuru w'inzamba ayanywe yavutse muri Hoseya narabakubise ubu murabe neza n'Isirayeli abwira narabakubise canke mu yandi majambo narabaconze n'abacongesheje abavugishwa uko ni ku Imana igira ihanga ryayo yaraconze kugira ngo iba imba mature ku yandi mahanga niki inkota yayo y'ubugi bubiri ijambo ryayo yarabaconze ihanga ryayo kugira ngo iri mature ku mahanga yacongeye ihanga ryayo kugira ngo iri mature ku mahanga n'abavugishwa ijambo ryayo ryaragaragaye uko niko yaconze umugeni wayo imukura mu madini n'ijambo ryayo ryasezeranywe muri Malaki kane mu gihe cya nyuma yaconze umugeni wayo yamuconze imumatura mu yandi mashengero yicongeye umugeni wayo yarabaconze kugira ngo ibamature abahanuzi bayo iciye mu bahanuzi bayo n'ijambo rya Isirayeli itandukanye n'abandi muraba igihe bashaka kwigenza n'aba baje kumuhanuzi Samweli yavuze ati mbega narigeze ntwara amahera yanyu narigeze ndababwira ku kintu icyo ari cyo cyose mu izina y'Uhoraho kitaretse gitashitse bavuze batoye ibyo nibyo ariko turashaka umwami uko ni kwa mashengero yakoze yo twize ijambo byose ni byiza ariko murazi bavuga ko twotegerejwe gukora ibitsinda twishinga n'ibyo bavuga ijambo n'ibyo barindiriye yarabaconze kugira ngo ibamature abahanuzi n'abahanuzi n'igihe ki kamwene data n'igihe kiga mukozi w'Imana mbega murabona igihe cy'umunsi n'ikimenyetso mubayemo murashobora gutahura murabibona abantu hose ubu nta muvyuru hari abantu bose baridoga abakozi b'Imana bararira nariko ndasoma kimwe mu binyamakuru kibiko meye byaje ngaha mu gwishengera ikinyamakuru ciza cane kandi ndatse umwanditsi kandi ndatse abo bantu n'abantu bubaha Imana abantu beza mwene data na mushiki wacu Moro b'ikinyamakuru Herald of His Coming kimwe mu binyamakuru byiza cyane ku rubuga Herald of His Coming ariko bazosohora bigoranye ikintu icyo ari cyo cyose kiritsa hari icyerekeye mwisonzeshe musenge muvuze inzamba muzane nibangahe bagisoma murabizi murabibona umwanya wose mwisonzeshe musenge nibyo byonyine mwumva mwisonzeshe musenge tugiye kuronka umunsi uhambaye ugihari ikintu gihambaye kigiye gushika mwebwe mwese musenge turacerwa cyane ni kuki bakora ibyo bashaka ikanguro rihambaye bararira bizera yuko azobikanguro n'abantu beza kuko bimeze uko bakoze iki ntibamenye ikanguro ry'umugeni murabona mu kuba umukristo bumvugu kwega kw'igihari ko ntibamenye ibyakozwe n'icyo kibatuma bumvuko barazi ikintu kinaka cyotegerejwe gushika ariko murabona biteze ko biza bivuye kure muri kazoza mu gihe byamaze gushika biri hafi yanyu. Ibyo ni byo bintu nyine bakoze mu minsi ya kera bari etera ukuza kwa Mesiya barizera ko hoje integuza ariko byari neza kuri bo akandi ntibabimenye barizera ko hoje integuza uyotegura Mesiya kandi bamuciye umutwe kandi barishe Mesiya wabo kuko byari byaravugishijwe ko bohemishijwe Hoseya yarabipfutse akandi mpemwe yavugiye muri Hoseya yavugiye muri Yohana akandi yavuze ku ishengero muri iki gihe cya nyuma gusa kandi rihumye kandi ryo mushize hanze y'ishengero bananiwe kubona ugushika kubwo buvugishwa ariko kuba ari hariya baratahura ku kintu ginaga gitegerezwa gushika ntibabitahura gusa ntibabibona basa cyane n'abayuda bigiye cya kera Laodikea yahumishijwe ubutunzi teolojiya banki ishengero banki ubutumwa muraba ukuntu banse Yesu mu gihe yari urya nyene yavuga ko barindiriye nibaza ko hari urutsinga twaturikije nibaza ko byahagaritse ibyuma byo gufata ibande nabyo hoya ni byiza cyane banki ubutumwa
they were hostile
ivyashitse nuko biguma biduga umwe wese muri mwebwe muri iki gituma bishuhusha nta buryo na bumwe bwo kugumiza ishengero ku rugero rwo bushuwe busanzwe muri ibihe nk'ibi kuko murabona umwe wese muri mwebwe mu bisanzwe muri ku rugero rwo bushuwe rwa 37 kandi ntimuguma mwicaye gusa hariya gutya musoshobora ubushuhe umwanya wose muri uyu mwanya hariho akayaga gakwiye ko kukanyisha inyubako ariko hamwe n'ibi byuma byo akuzana akayaga bibandanya bikora ntimushobora kubikora murabe bafise urwanko ariko nk'abayuda ba kera barahumishijwe bari muri Laodikiya bari amenya batindi barafutanye kandi ntibabitsi
Great education.
Igihe cy'ubutunzi nyigisho zihambaye za teolojia ukwigisha guhambaye kandi babaye bafitiye urwanko ubutumwa nta kintu na kimwe bashaka kubikoza neza nk'uko byari biri muri kiriya gihe Yesu w'i Nazareti yari ku isi abantu biyumvira mu gihe cya Nowa ntibinjiye mu bwato kuko ntibigeze bamenya ubutumwa habe n'intumwa iyo niyo mpamvu byonyine bahumye nuko batamenye igihe bari babayemwo ntibamenye ko Imana yo kwihurira n'icaha nk'uko yasezeranye ko yokoze yohoneje umuntu ku isi yari yabivugishijwe nibyo yashaka kuvuga kandi nibyo ishaka kuvuga iki gihe nk'uko yabikoze icyo gihe ariko abantu mu gishingo cyo gufata neza Nowa yabonwa nk'umuntu wo mu ishyamba ntibemera ko ari umuhanuzi murazi Yesu bwiwe yatubwiye ukuntu batwenze mu gihe cya Nowa bamukekeje bamwise umuntu ashikuza n'ibindi ariko ntibamenye igihe cyabo ntibamenye umunsi ntibamenye ikimenyetso ntibamenye ubutumwa ntibamenye intumwa ariko barakuye hagati yabo kandi baramutwenze Yesu yavuze ati nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa hamwe na Isirayeli mu gihugu cyayo kandi ibintu byose birimo mwanya ubu kandi ubutumwa bwinjira mu buryo butunganye n'iki gihe tubaye mu mwene data tugeze hehe ntibari bazi uno munsi ntibari bazi n'icyo gituma bawubutse ni kubera batawumenye bari nk'uyu munsi gato nk'abantu b'uyu munsi bahumishijwe n'ibyemezo by'ubumenyi n'uburyo bw'indero na za teolojiya no mu maseminari kandi ibintu byabahumishije urya munsi bikorera cyo kimwe bikoreka cyo kimwe nk'uyu munsi birabahumisha ubugira kandi kandi rero uguca bugufi k'ubutumwa n'intumwa Nowa ntiyari umunyabwenge ntiyari umuntu yize yari umworo w'umurimi aciye bugufi afise ubutumwa buciye bugufi bwari buciye bugufi rwose kubw'ukwiga kwabo kwa cane nicyo kimwe uno munsi Imana na ntarya ibigira ibyicishije bugufi kugira ironka abantu bazokwizera kandi bamwizigire biratandukanye gusa ubutumwa butandukanye ariko Imana yayindi nyene rero ndashaka ko muvyizera kandi mutahura ko ari Imana yabivutse Yesu yavuze ko bacokoye umuhanuzi wayo Nowa kandi nk'uko bamucokoye muri icyo gihe rero bazobikora ubugira kandi kukugaruka kwiwe bazokora icyo kintu nyine niyo mpamvu Farawo yatwibiye mu kiyaga ntiyigeze amenya igihe ciwe ntiyigeze amenya ibyo ariko biraba yari afatiriwe rwose n'ibyo yakoze bijanye n'ubumenyi bw'icyo gihe kubakisha ibisagara akoresheje abakozi babaca yari yari afise akazi kenshi rwose ngo amenye amahirwe yari aronse yirukana umuhanuzi intumwa y'Imana mu bugaragwa ntiyamumenye niyo mpamvu byagenze uko babikoze ntiyigeze abimenya iyaba gusa yarashoboye kumenya ijambo ryasezeranywe ry'Imana kuri abo bantu
And if the church is today
kandi yaba amashengero uyu munsi yoshoboye kumenya gusa iyaba amashenge yoshoboye kumenya gusa ijambo ry'Imana rigirira abantu irisezerano ry'iki gihe ntiborimbuka iyaba Amerika yoshoboye kumenya ibwirizwa nshingiro yashyizeho ntiyokwemeye gukura Bibiliya mu mashure no guhagarika gushyira itsina ry'Imana ku biceri no kurahira kudahemuka ku Mana ariko ntiyabimenye kubera iki n'impumyi igenda menya
ntashobora
kumenya amaraso y'abo bahungu bakundwa bapfiriye ku rugamba ku bw'aya mahirwe baribagiwe n'umukungugu ariko hari umwe yibukwa yibuka amaraso yaseshwe n'abahanuzi ikimunzi ikiguzi cyatumye atuzanirwa ubu butumwa bwiza uyu munsi ese ibihumbi byariwe n'intambwe n'abatawe mu byobo bakaswe n'imisumeno baturiwe bahambwe imana irabizi irabazi ishengero ryaribagiye abahanuzi baryo ntibabakeneye namba niko bavuga ariko imana irazi kwitegerezwa kubagira ayobora ayobora ihanga ryiwe kubw'ijambo ryayo ariko ntirigezweho muri iki gihe ntibarimenya niyo mpamvu bari muri uwo mwanya barimo niyo mpamvu bari amenya batindi impumyi bafutanye kandi ntibabimenye kuko ntibamenye igihe tubayemo ntibabibona Mose yaramenye igihe ciwe n'ihamagarwa ryiwe igihe yabona isezerano ry'ijambo ry'Imana ry'icyo gihe ryemejwe yamenye icyo gihe kandi yatahuye icyo yari n'icyo yategerezwa gukora kubw'ijambo ryasezeranye kubw'ibyo ntiyatinye icyo uwari we wese avuga ntiyaterwa isoni n'ubutumwa bwiwe naho umuherezi uwari we wese cyangwa na Farawo uwari we wese n'ibintu byose ubutegetsi ubwo ari bwo bwose ntibwubumvikana nawe ariko yaramenye igihe yabona urya muco irya nkingi y'umuriro yari mu Gisaka kandi ivugana nawe ijambo ryasezeranywe muri icyo gihe kandi yavuze ati naguhamagaye ngo uje kubikora ntiyatinye iterabwoba rikomeye ry'umwami yagiye hariya kuzana abo bantu mu kuvayo nk'uko ijambo ry'imana ryari ryarasezeranye abonye ku isezerano ryari ryemejwe yateguye abantu kubwo kuvayo kwabo ryari igihe yabona isezerano ry'imana ryemeje mwibuke yahunganye teolojiya yiwe yahunganye iryo ry'ibyo yize ariko igihe yabona ijambo ry'imana
rigaragara
yararibonye ryemejwe nduwo ndiwe
rero
ntiyitaho ibyo uwo ari we wese yavuga ntiyatinye icyo Farawo yewe mugira ntiyatinye icyo abandi bukora yatinye Imana gusa ko yoshobora kudatahura Imana cyangwa inzira kanaka ashobora kudatahura Imana ntiyatinye abantu n'icyo boshobora kuvuga cyangwa icyo bokora ntiyatinya gusa Imana hanyuma amenya ko ryari ijambo ry'Imana ntiyashobora gutahura ingene umuntu nka we yorungikwa hariya ariko igihe yamenya kubw'ijambo ryemejwe ibyo ari byo rero ntiyatinya amabwirizwa y'umwami iyaba gusa umenye iyaba twoshoboye gusa kumenya uyu munsi Mose yarabimenye igihe yabona ijambo ryemejwe abona icyemezo kigaragajwe yari yiteguye kubw'uko kuvayo kuyanga Yobu ntiyigeze amenya ko ari Imana igihe cyose nta satani ashobora akugutuma wizera igihe kimwe ko ibigeragezo bitoya ucamo ari Imana ishobora kuguhana yari Imana yagerageza kumwereka ikintu kinaka Yobu ntiyigeze abimenya gushika abonye iyerekwa nka Mose igihe Mose yerekwa inkingi y'umuriro mu Gisaka yari yemejwe kandi igihe Yobu yibaza ati iyo umuntu apfuye arashobora kubaho ugira kandi ndabona igiti gipfuye kandi kibaho ugira kandi ndabona ishugwe ripfuye kandi ribaho ugiraga icyo acyari ikibazo kiwe ariko umuntu araryama agapfa hanyuma akononekara abana biwe baza kumuririra kandi ntibabibonayo icyo mukambisha ikuzimu gushika uburake bwawe butorangirira ntiyashobora gutahura ko ishugwe ryopfa hanyuma rikabaho ugira kandi ngene ibabi ryokoroka ku giti kandi rikaja hazi hanyuma rigasubira kubaho ubwira kandi kumpeshi yavuze ati umuntu araryama kandi aja he ndizera Imana ariko n'igihe gishikira umuntu ariko rero umuntu umunsi umwe imiravyo itangura kuravya imituraga ariyo aturagara mwemaza kumuhanuzi hanyuma abona haje umuntu ashobora gushira ikiganza kiwe kumuyuzuye ibya kandi Imana yera kandi ashyira ku ikiraro rero yarasemereye ati ariko je ubwanje nzi ku mucunguzi wanjye ariyo kandi urukoba rwanje nirwabora ruzobona Imana mfise umubiri yamenye icyo ukuzuka kwari Baramu ntiyigeze amenya umumarayika gushika inyumbu ipfutse mu ndimi. Baramu ntiyashoboye kumenya ko hari umumarayika yari ahagaze mu nzira yiwe. Impumyi y'umuvugabutumwa ntiyashobora kumenya ko ari Imana ihagaze mu nzira yiwe igerageza kumubuza kutandaza ingabire yiwe ku mafaranga. Kandi igihe inyumbu yavuze n'ijwi ry'umuntu, rero Baramu yaramenye ko yari umumarayika ahagaze mu nzira yiwe agerageza kumubuza ibyo yari kwarakora. Yo mwebwe amadina humye, nambi Imana ishobora gukoresha inyumbu kandi ari ikiragi kuyivugisha mu rurimi itazi kugira ngo ihishurire umukozi w'Imana yuko yataye inzira. Mbega ntishobora gukoresha umuntu wo gukora ikintu cyo kimwe n'icyo. Mbega abantu bahumye iya habamenya gusa umunsi wiwe ntiyari gucira iteka k'umuhanuzi Mikaya na rimwe yari afise ijambo ry'Imana ry'isezerano kuri we. Igihe Ahabu yaja hariya urya munsi we nanana Yehoshafati, kandi igihe bari bafise abahanuzi amajana ne hariya bavugisha bavuga bati duga ibintu byose bimeze neza cyane. Ahabu bamuca wadukoreye idini rihambaye, urihanga rihambaye, turi mu gikorwa kimwe gihambaye, turi ngaha turabahereza amajana ne twigishijwe cyangwa abahanuzi, turi amajana ne bigishijwe ijambo na teolojiya, turazi byose kuri ibyo. Rero ubu byaremejwe ko batari bazi byose kuri ibyo. Umuntu bise umusatsi muri urwo runganwe imbere yabo Eliya umuhanuzi w'ukuri w'Imana yari yavugishijwe uko niko uhora hapfutse imbwa zorigata amaraso yawe. Ahabu murabona, ariko abo baherezi abahanuzi babuhawe n'umuntu biyumvira ko ibyo bari babitunga nije neza cyane byose bavuze bati data Aburahamu canke data Ahabu duka umwami ari kumwe nawe urafise ibyanditswe kuko Imana yahaye iki gihugu Isirayeli n'ica Isirayeli duka umwami ari kumwe nawe muma nawe. Ariko murazi Yehoshafati umwatari yari ivanze n'ica nk'Ahabu yabona ibintu ukundi buke buke yavuze ati mbega nta wundi ahari. Yavuze ati turafise umwe ngaha ariko ndamwanka. Murabona Imana yari kwirakora iki, ariko yari kwirahingura ihanga ryayo ikoresheje umuhanuzi ubugira kandi ndamwanka. Nta kukintu na kimwe akora kiretse kunjira kwiteka umwanya wose. Kandi urazi ko ndi umuntu mukuru sinari kugira iki igikorane ngaha iyo mba ntari uwizera hambaye. Ndafise abantu bigishijwe neza n'abashize hariya hamwe n'ibitabo na za Bibiliya n'ikindi kintu cyose kandi cyo kwigisha ibi. Kandi ndazi ko ari abantu bahambaye, ariko Ahabu yari kuba yamenye gusa urya muntu wari we umuntu mutoya gowe atagira ubwiza ubwiza bwo kwivuzwa. Umuhungu wa Imla yari hariya amubwira ati uku niko uhora havuze ntiyari kwigera na rimwe akora ikosa ryagaca mutwe ariko yashyira iteka Mikaya. Yo mantu mumenye igihe muba muraba ibyabaye muraba ibyasezeranye mumenye igihe mubayemwo. Iyi shengero ry'idini iki gihe ryoshoboye byonyine kumenya impamvu bariko baracigira ko iteka kandi abanywanyi babo bariko barabahunga nka Isirayeli va muri Egiputa vyonye niyo amadina bayoretse gucira kwiteka ayo mabanda akayumviriza. Kandi we umuvuga butumwa wumviriza iyi bandi wumviriza iyi uba womenye igihe ubaye mwe yuba wo vyomyene womenye ikimenyetso cy'igihe wobonye impamvu abantu biruka bava muri ayo madini mwe mu bumwamara hamagara. Nta muntu ashobora kuza kuri Jehova ariko Yesu yavuze kiretse data mukwegereye kandi abo data yamaye bose muri kahise bazotsa. Urya mugore mutoye kwiriba n'umuherezi ukuntu bari batandukanye. Inyandikiri ku ruhome rw'uno munsi ubugira kandi barabibona ariko ntibabimenya. Iyo abayuda baba baramenye byonyine ikimenyetso cy'asezeranyo cya Mesiya wabo babijyanye n'umuhanuzi wabo wa nyuma Malaki gatatu yavuze ati umve ngira ntumine guza yanjye imbere yanjye ndoranirize inzira. Kandi bavuga ba ko bamurindiriye esu kuntu neza na neza bigenda bibangabanganywe kugeza ubu. Bavuga yuko bariko bararondera ikintu kinaka ngo kibe amashengero yose ariko arasenga yisonzesha anavuga tubure kadusengere hamwe dutegerezwa kugira ikintu gihambaye dutegerezwa kuba ikintu gihambaye gitegerezwa kuba turazi ko hariyo ikintu gihambaye gitegerezwa kubishengere gitegerezwa kwitegura ibyo nibyo bariko barasengera. ibyo nibyo bari ko barasengera hariya hanyuma hariya hajumuha Yohana muhanuzi kubera yansa ama seminari yabo kuko yakoze ikinyuranye n'ibyo baseguza babo bari barabigishije yajavuye mu mbugara kwatize yajadafise ikorore hindukije nkuko yo cyopfuka no munsi yajatuje teoloji ariko ya aza kubyisezerano ry'Imana kwategerezwa kwerekana Mesiya yavuze atari hagati yanyu ubu hanyuma biyumvira yuko ari umusazi kuko ataje avuye mu mashuri yabo inyandiko yari ku rusika kandi ntibayimenye bavuga yuko bari barindiriye umuntu nk'uyu kugira aze kandi yari neza na neza hagati yabo kandi ntibigeze bamumenya nabo bavuga yuko bari baramumenye nicyo kimwe n'abayuda uko bari abanyamahanga nabo uko bari niko bari kuko byarahanuwe ko byobaye cyo kimwe bavuga yuko bari bamurindiriye ariko amadini ubu mu banyamahanga igihe cyarawudikiyakira ahumye nk'uko bari
kuko
kuki byavugishijwe ko byobaye uko bitegerezwa kuba iy'Abisirayeli gusa yari kuba yarashoboye kumenya ikimenyetso cyabo bari kumenya ko igihe cya Mesiya cyari hafi iyaba bari barakimenye muraza bigishwa babajije ibyo Yesu ni kuko abanyabyenge b'ibyanditswe bavuga ko Eliya ategerezwa kubanza kuza hanyuma Yesu yavuze aterega yaramaze kuza kandi ntibamumenye yaraje hanyuma baramwica bakoze icyo ibyanditswe byavuga ko bokoze iyo babari baramenye ko uyo mushikuzi yaciriye kwiteka ubugira kabiri ibintu bakora yaciriye kwiteka ikintu cyose bariko barakora yavuze ati mwandyarya mwe nimutangure ku inzoka mu byatsi mwarubyaro mu inzoka mwe ninde yababuriye guhunga uburake bugiye kuza nimutangure kwiyumvira mu mitima muti sogokuruza wacu ni Aburahamu dufise ibi birya na biriya kuko ndababwira Imana ishobora guhindura aya mabuye mw'abana ba Aburahamu ntutangure kwiyumvira yuko ufise inama mpuza mashengero y'isi mu kiganza cawe kandi unafise abanywanyi bajya mbarira neza Imana ishobora guhindura imbeba abana kugira bashitse ijambo ryayo maraya inyerereza imboregwa abakina kamari irashobora kubikora iracyari Imana amadini yahumishijwe Abisirayeli bose bavugishijwe kuba muri iyo nzira ndiko ndabereka uburorero bubangabanganywe kugeza aho nshikaho nshaka gushika ubu impumyi nk'uko amadini y'abanyamahanga bo mu gihe cyarawudikiye yahumishijwe uno munsi nk'uko bari yabari igihe cyarawudikiye gitegerezwa kwakira ubutumwa Marakikane yavuze ko bokoze uko ariko bariko barindira iki idini ryacu rizobutanga nibutava muri twebwe aba babatisa aba presbite aba basambres aba wanesi ariho ntitutabutanga ntibuzoba ari kuri niko bakoze muri kirya gihe hanyuma byaraje hanyuma biragenda kandi ntibigeze babimenya naho byashitse buri jambo Yesu yavuze ati bakoze nk'uko bitegerezwa gukora niko bazonagirira umwana w'umuntu azokwankwa ubu mwitegereze ni nk'uko mu gihe cy'abanyamahanga bijyanye n'ibyanditswe byasezeranywe bya Marakikane kuri ibyo Yesu yavuze ati ibyanditswe byose byarahumetswe kandi nta n'ijambo na rimwe kuri ibyo bishobora kudashitswa nta buryo na bumwe bwo guhubutsa ibyanditswe ngo ntibishike byose bitegerezwa gushyitsa kandi Yesu yavuze ko byoshyitse kandi hano turabibona bishyika turabibona gushumbusha ibindi muri iki gihe cya nyuma mwebwe bene data b'amadini mwumviriza gushumbusha Pentekote umunsi mukuru w'inkomanko kuko wari uri ku ntango niko uzoshumbushwa imbere y'uko umunsi mukuru w'inzamba wa Isirayeli uvuga bitegerezwa gushumbushwa hategerezwa kuba ikintu kinaka kibikora Marakikane yavuze yuko yoshumbushije ukwizera kwa ba data kubana nibyo byobaye iyo Isirayeli za kumenya Mesiya wabo ikimenyetso cyasezeranywe ntibari kuba barashitse aho bageze uno munsi hamwe bo ariko ni kubera iki batabikoze birateye ikigongwe kubera iki batabikoze kubera Imana yavuze ko batari kubikora nibangahe bavyizera muvuge muti amina Imana yavuze yuko batari kubikora kandi nico kimwe n'ivy'Imana yavuze mu gihe cy'icengero rya Laodikia kopyo shitse kandi ngibi ngaha imbere yabo ni gute bakora iki kintu atari kubikora hamwe mwo bomenya gusika imenyezo cha Mesiya cha sezera ikimenyezo cy'umwana w'umuntu yaje mu izina ry'umwana w'umuntu rero yari mu izina mu gihe cha Pentecote muri mpemu yera umwana w'Imana rero igikurikira ni nganje y'imyaka igihumbi umwana wa Dawid abana batatu ba yaba yamana nyene datumwana mpemu yera yamana nyene umwana David umwana w'Imana umwana wa Dawid umwana w'umuntu umwana w'Imana ni yamana nyene bihe byose mu buryo butandukanye gusabwo gukora
And three dispensations.
And nicho kimwe na datu mwana mpemu yera si imana zitatariko. Ya mana nyene mu buryo butatu ibikorwa bitatu na data. Mpemu yera mwana ariko kurya kuno munsi imigenzo yaba. Humishije nkuko byari imibereho bwa mbere. Bahumishijwe n'imigenzo ntibabibona. Akubera iki batabibona ntibazokwigira babibona. Mwibuka ibinini kuhora hagitse. Muti none ni kukubivuga. Ni nka kurya gusa Yohana yakoze. Ni nka kurya abandi bagitse. Hari umwe yibonekeza. Ahana hari yategerezwa gusohora yo ntama z'Imana nimwumvirize ijwi ry'Imana intama zanje zumvijwe ryanje wa mugore kwiriba yatahuye umunsi wiwe biciye mu kimenyeto cha Mesiya yari amerewe nabi ntiyashaka gutakaza umwanya murayo mashengero ya kera ukuntu yakora baba ho uburyo bigombe kandi ibyo bakora ntibabyizera ariko yari azi ko hazoza umwe umunsi umwe munsi ateye akagombe hariya mu nzira ajya kwiriba yahuye n'iki kintu yarondera igihatangura kumushira hishurira amabanga y'umutima wiwe amubwira icya yabamwe yavuze ati mugenzi ndabona kuri umuvugishwa rero ntibari bwa Romi n'umwe mu kiringo cy'imyaka amajana yavuze ati ndabona kuri umuvugishwa n'imandazi ko yuko Mesiya amaze kuza azokora ibintu nk'ibi yavuze ati ndiwe yaratahuye nati kibazo cyari gisigaye ushobora gute kuvyemeza byari byaragaragajwe Mesiya niyaza nk'ibi byazokora yemwe namba ashobora kubikora biciye mu byanditswe mbega ntiwotahura uno munsi uno muco wakagorobi ikimenyetso cy'uno munsi turazi igihe Mesiya azoza azotwereka ibi bintu byose azotubwira ibi Yesu yavuze ati niwe muvugana nta kindi kibazo yari irukanze hanyuma abwira abana ati ingoma uraba ari ngaha nta kindi kibazo kuri we cyari cyakemutse kuko yatahuye igihe yabamo yaragitahuye niko Natanayeli yakoze umuheburayo ahambaye igihe yabona icyo kimenyetso cya Mesiya cyari cyasezeranywe hariya ntiyaravye ngo abaherezi bangahe n'ibintu byakoze iki byabujije umuhereza amahoro kubona abo bantu basohoka mu mashengero no kugenda yavuze ati nihagira umuntu n'umwe aja mu gikoranije muzocibwa tuzobashira hanze y'idini niko biri muno muzi tuzoguca mu idini ryacu ni waja mu bikorane vyiwe muri ibuka ya mpumyi senyina nyina ntibashoboye no kwishura bari bafise ubwoba kuko bavuze bati abantu bose bagiye kuraba Yesu canke bagiye mu bikorane vyiwe bazocibwa ariko ya mpumyi yashobora kwivugira ugabo we yigeze kumumpumyi yashobora kubona rero jewe igihe kimwe nari mpumyi ubu ndashobora kubona jewe ndashobora akumenya ibi bintu nabimenye kuga mpemu yera mwa madini barekure kuko bazoza uko biri kose ni namanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose Natanayeli yarabitahuye yarabimenye nkuko gusa ibimenyetso bihuye n'ibyanditswe Mose yahawe ijambo ryagaragajwe Mose yamenye ko iryo ryari isezerano ry'uno munsi kuko ryari rijanye n'ibyanditswe kuko byabone ko biko bidasanzwe kose yavuze ati ninde ashobora akubabwira nzobabwira ko nabonye umuco ngaha inyuma mu bugaragwa nshobora gute kubabwira ubu yuko hari umuco ngaha inyuma akandi kuwo muco wambwiye ngo manuke hariya yavuze ati by'ukuri Mose nzobana nawe kandi sasi yerekanye ubwiwe twari ya muri Egiputa gusa kubwo ibitangaza n'imimenyetso ariko igihe bakoraniriza hamwe bose yari yeretse ubugira kandi yemeza igikorwa cya Mose imbere y'abatoranijwe n'abahamagawe ngo basoke igihe wa muhanuzi yabakura muri cyagi ubu hanyuma akabazana ahantu rero inkingi y'umuriro yagaragaye ubugira kandi ku musozi Sinai bigereranye n'uno munsi amina imana ishimwe birarengeye ubuzima imyaka yanjye itanguye kugenda ukebuke kandi ndabona igihe cy'umwanda ngu n'ukubura n'ukubura isoni cyuzura igihugu rero ndasubiza amaso inyuma hanyuma ngaca mbona icyabaye umutima wanjye wuzura umunezero minye ndiwuko inyuma y'igihe runo rusago rwanjye kuyigisi ruzova hariko ndafise urundi rundindiriye hakurya ndiko ndagerageza gukwegera abantu barenda bakura muri ibi bintu n'ibindi basohora ngo ndabereke kubw'ibyanditswe yuko Imana iri ngaha n'icyemezo cy'inkingi y'umuriro y'amajana n'ibihumbi babo babonye kandi mbere bakaba baragifotoye kenji cyane nk'icemezo abigana baradutse n'ukuri bitegerezwa gukogwa abigana baradutse mu gihe cya Mose hanyuma bakora cyake intunye n'Imana yavuze ati itandukanye Mose ntiwifatanye nabo ndabamire kandi si irabafise kandi niko biruno munsi basuye mwisi ubusuma bw'amahera n'ibindi kindi cyose murabona ikimenyetso cy'ivyanditswe bya Mose
Yari yari
wa muhanuza hambaye w'Imana yagiye hariya kuba bohora kandi barabitahuye batahuye ikimenyetso yari neza na neza ryasezerano rijyanye n'ibyanditswe ryemejwe Yesu yari ryasezerano ry'ibyanditswe ryagaragajwe akuri wa mugore canke yari insiguro Yesu yari insiguro y'ibyanditswe ubugingo bwiwe bwasiguye ibyanditswe
imubona
ubutumwa bw'igihe
Urashobora
gutahura aho turi?
The message itself.
Ubutumwa bwabwo kuva mu byanditswe.
The hour we're living.
Ubasigurirye tubayemwo.
It's the interpretation.
Ni siguro.
Jesus said to
Yesu yabwiye Isirayeli ati, "Iyuba waramenye umunsi wawe gusa." Igihe kimwe yicaye ku musozi wa Elayono yarabye hejuru avuga ati, "Yerusalemu yewe Yerusalemu." Yararize, yaraje hariya. Yarayitegereje simuku egereranya namba birashoboka mu buryo bumwe rirya rindi joro rikirya gitono nk'izazi n'igihe nabona rirya shengero maraye imbere mu mutima wanjye wumva nkemuyera korora mozo Yerusalemu ewe Yerusalemu ni kangahe nashatse kukubumbatira mu mababa yanjye ariko wakoze iki wishe abahanuzi n'ukuru nakurungikiye warabarigise kandi ubutumwa bwarungitswe ku ishengero uno munsi bwishwe n'inyigisho z'ibinyoma z'idini Yesu yavuze ati yo gusuba waramenye umunsi wawe ariko ubu ni kure ya cyane
But it's too far now, it's too late now. So is it with the churches.
Ubu harengeranye cyane. Niko bimeze ku mashengero.
No matter what you want to
ndizera n'umutima wanje wose ko warenganye gucungurwa ntacyo bitwaye icyo ushaka kwiyumvira ko n'icyumviro cyawe bwite n'iki cyanje murabona ntutegerezwa kugira icyumviro cyanje ariko ndizera ko yarenganye gucungurwa kandi byabaye haraheze imyaka 5 cyangwa 6 ndabyibuka muri buke Chicago mwitegereze ibyashyize kuri kigagiye kandi mwitegereze ko biguma bishika murabona mwibuke izina ryanje riri imbere yabyo rifashe hariyo ko niko harahavuze murabe namba bitagira bikibuke bandanya murabe mu gihumbi na majani chenda tiatu na gatatu ukunu wafuka kwa wakorebo kwe kenjeje muri kigiye chanyu mukunu wafuka kwa akunu mosorini ukunu yoshitse kuiherezo rgi ukunu hitre yoshitse kuiherezo rida taurize ukunu za neguro zitatu zoje mubu komunistu ukunu zo motoka zoze zisa nirigi kandu ukunu wakorebo kwa mbaji imhuzu maze baga sana baga ni mhuzu mhuzu zabo zo musi kandi kwa maherezo kwa giza hoba ambara mawawi yu musukon ukwigenza nabu kunu genjeje muri iki gihe murabi byo bakoze kandi birenze neza imbere yanyu rero yaba abagore b'abakristo boshoboye kubyonyine abitwa abagore b'abakristo boshoboye kumenya yuko impemu yo kwigenza nabi iri kuri bo ariyo umurwanizi batuma bamwa imishatsi yabo umurwanizi nico kimwe nico kintu cyonyine cyo shobora gukora ibyo ivyo ni kinyurane cy'ijambo ry'Imana kuri mwebwe neza nkuko byari mu itongo rya Edeni bakoze iki yo
Jesus said, "How can you call me Lord?"
Baba bashoboye kumenya bagerageza kuvuga yo urya muvugishwa. Muvuga butumwa shaje nu wera yikumbagaza hasi niko bavuga si jewe sindiko. Ndababwira ico gukora ndiko nda asubira mu icambi yo baba bashoboye kumenya gusa ko ari umurwanizi. Ibi yitubwa baba Kristo Yesu yavuze ati mushobora kunyita gute umwami kandi ntimukora ivyo navuze. Ntibashobora kuba baba Kristo sindi mu camanza waba ariko mvuga gusa ico jambo ryavuze mushobora kunyita gute mwami kandi hanyuma ntimukora navuze ngo natumye navuze gukora kandi jambo ryose ngaha ni hishura rya Yesu Kristo munyita gute mwami yo baba bashoboye kumenya gusa ko ari umurwanizi yo mpe mumbi abagore bamwe beza batoya hariya ni beza nibaza ko ahari ahantu ateyisoni kurusha handi hantu nigeze kubona mu buzima ganje Jefferson viniriya ku bagore bambaye ubusa naragiye muri Hollywood naragiye ahantu hose naragiye mu isi yose kandi narabonye umwanda w'ubwoko bwose narabubonye pari narabubonye mu Bwongereza ho ni umutware wa bose nibaza ku Bwongereza bwo kwibira umunsi umwe munsi y'ikiyaga burabo Bura bikwi y'umwanda umwanda ugusubira inyumico ni urwobo kungu begito kwisa abantu baba hakanye gusumba abandi kandi bahushanye n'ibyanditswe gusumba abandi nigeze kubona mu butima bwanje bwacitse uko kubera bwashibuye ukuri Billy Graham yavuze ko yotegerejwe gukora umukenyezi wiwe mu mashamba cimeza ibintu byo guhuza ibitsina byarabandanya hagati y'abagabo n'abagabo abahungu n'abakobwa aho nyene muri iryo shamba cimeza ku mugaragaro yacitse urwo ubu Faransa nabwo no kwisi hose yasigaye na leta zunze ubumwe nazo bariko barabo mutware wa byose umurabu no munsi bamwa imishatsi yabo bambara amakabutura amapantaro banywa itabi kandi biyitabizera mbega ntubona mushikanje cyane umugore ndashaka kuvuga muri antunga si mushikanje akora ikintu nk'icyo ntimubona ko ari umurwaniza ariko icyo nk'abayuda batera ntimuzokwigera ntimuzokwizera ijambo ryagaragaye igihe cyemejwe kuri mwege muri retse neza ku migenzo y'idini ibabwira ko ari byiza cyane muvuga mu ndimi murashibu Mura simba gurika, muri rimba, muri mpemu maze mukambwa imishatsi mushobora kwibaza umukristo akora ibyo narabonye amadini narabonye abapfumu narabonye bavuga mu ndimi kandi bagasobanura maze baga simba simba no gutamba muri mpemu banywa amaraso bakuye mu mahangu muduhanga tw'abantu maze bakavuga izina rya Yesu muvuga muti turabanywanya ibishengero haleluya imana ishimwe ndamura abanywanya ibikishengero n'ijambo kandi ijambo rivuga riti biteraso ni kuri mwebwe mukora mugwe mwebwe umugwa abafarisayo b'impamimuro ngorera abo bana ba rwowe mukuzi mu gutoye kuko muti nyiraho mukuri ndya kandi ko mwo kwirukanwa mu idini ryanyu mutanguye ikintu kinaka kuri ibyo murateye isoni mwandya ryamwe nibiba maramaze tubona ko igihe cegereje nk'uku kandi mutera ibitugi ijambo ry'imana ko by'imigenzo yanyu mwubahuka gute mwarahumishijwe Mbega Bibiliya ntivuga yuko mwahumishijwe mbega ntimushobora gutahura yuko muri mpumyi Bibiliya ivuga yuko muri zokani genda mugenda amenya wafutanye mpumyi amenya ntavyo muzi mu gihe mwiyumvira yuko mufise ishengero rya mbere rinini mu gisagara kandi mugakora iki na kiriya kandi Bibiliya ivuga yuko muri aboro uko bishoboka kandi muri mpumyi kandi ahagaze kuri ukagerageza kugurisha umuti wo gusiga ku masatari kuwubagurisha ko ariko kuba kandi ntimuwakira bishitsi byanditswe mubayeho mu gihe gihe bantu umwe mbega murazigiye murazi ikimenyetso yaba bo ushobora gusa kubona abo bakore yuko ibyo ari umurwanizi n'abadayimoni yishira soni ibi yiyitirirwa usenga yamyuko yaje ku muhanuzi wese yaje akumunyabwenge wese mbere yaje no kuri Yesu Kristo nk'umuntu azenga kandi Bibiliya ivuga yuko yobaye yegereje cyane mu minsi y'iherezo mbega mbere y'abapentekote kandi ko yohenza batoranijwe bavuye muri iryo shengero rya pentekote yaba vyose shoboka abakeya niko yavuze ko irembo rifunganye n'inzira ari ntoya kandi aribyo abazo habona azo bari bakeye nkuko byari biri mu misi ya nubugi ubugingo munani bwarokotse niko bizoba igihe umwana w'umuntu azozira vyiyumvire tubayeho mu kiyege mbega murazi igihe murazi umunsi ndiko ndabatwara umwanya munini ariko mfise iyindi minota mikeye murabona kuba tuma bimwe imishatsi mwe niko bavuga ishengero ryacu ntiribyitaho murazi igituma n'impumyi nta kindi kirimo akumwe imishatsi bibiri yivuga ko ari bibi mbere n'ikintu giteye isoni kuri mwebwe no kuma umushatsi ngo mwongere musenge muvuga mutemwe mugore yari akwiriye kwitwikira kandi bibiri yivuga yuko umushatsi wiwe ari umwitwikiro wiwe si ngofero umushatsi wiwe mbega byari kigwenda gute iyo Mose avuga ati ndajya gukora ingofero yanje mu gishingo cy'ibirato ntibyari gukunda Imana yavuze ibirato kandi Imana yashaka kuvuga ibirato yavuze umushatsi si nkofero si nkekeranye Imana ishimwe yakunze ibyo atangiye Imana ishimwe yashaka kuvuga ibyo yavuze ibyanditswe ntibisobanurwa nk'uko umuntu avyigombera ntibivugwa gusa ntibivugirwa gusa idini ryanyu bivuga nyene icyo bivuga kandi we niwe musobanuzi wabyo muvuga muti ndazo umugore abikora uvo muzi ntacyo bimbariye ntacyo ibyo bivuga mwigira ibyo mushaka iyaba boshoboye gusa kumenya icyo ari cyo mupfasoni iyaba ngo boshoboye gusa kubimenya cyangwa umugore yatari umupfasoni nabonye ikimenyetso umanutse mva muri blue bar hari yepfo nibaza yuko ari barabara rya gatandatu ariye ubunywero bavuga bati ameza y'abapfasoni nahagaze hariya navuze nti nta n'umwe mwigeze muronka umupfasoni ntaja animike mu kibanza nk'iki umugore ya bishobora ariko umupfasoni ntavyo yoshobora mbega mwarabonye mbega mwarabonye yuko kugwa ku isi gwatanguriye n'ukwigenza nabi akw'abagore muri azi yuko bitegerezwa guhera nk'uko ukwigenza nabi kw'abagore kandi ishengero riserukirwa n'umugore ishengero n'umugore mu mvugo ya mpemu niko n'umugeni ari umugore mu mvugo ya mpemu ukwigenza nabi kw'ishengero ingene bigenda arabigerekwa araba ibintu murabona iyerekwa nyene imana itanga kandi uko yakwerekwa kose n'ukuri ntu mfise bibiliya yanje ku mutima wanje ku bantu biwumviritse amabange kandi rikoraniro rirashobora kubibona nabonye iby'imana mushobora byose irazi ko ari ukuri sinigeze ngabimenya gushika ubu ngiri riri amenya kandi ntabyo rizi ryari rifise ibihe byiza gusa nibyo ariko igihe urya mugeni mutoya yaboneka hariho itandukani alfa na omega umurwaniza akora ibyo ariko nk'abayuda bake bakera igihe babona ijambo kandi yesu yabwiye abiwe yabwiye abigishwa biwe ati musese mu byanditswe mwebwe mwumijwe na jewe n'igikorwa cyanjye musese mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo bishingira intahe bibabwira ubutumwa bwanjye ubwo ari bwo namba mudashobora kunyizera mwizere buri jambo imana yabasobanuriye ntidushaka ko uwo mugabo atuganza turafise abaherezi bacu bwite n'abandi bandanya rero n'ibyo byose bashobora kuvuga bishobora kuvugwa byatebye uko biri kose murabona imigenzo y'idini ivuga ko ari byiza barayumviriza bohitamwo kumva murizeye ijambo ry'umuntu rwose kuruta uko mwizera ijambo ry'imana ntibabimenya amashengero y'iki gihe ntiyemera icete cya kabiri cya bitemeto igice cya gatatu iyo nabonye bamwe muri mwebwe mwanditse ibyanditswe rero ni byanditswe ndiko ndavuga mbereye hano aho namba umuntu uwo ari we wese bishyitse akangabisha kuri ibyo cyane agasaba ibyemezo ndashobora kubereka ibyanditswe byerekeye murabona ntibanyeme ntibabimenye icyete cya kabiri cya Timoteyo igice cya gatatu bavuga ati kuko mu minsi yihereza abantu bazoba ari biranda mukabikakisha bakundi bibahimbara bakabirutisha imana banka kuzura bareme ntajya batigarura badakunda ibyiza umugeni murabona bafise ishusho yo kubaha imana ariko bahakana ubushobozi bwako abameze batyo wamubatera ibitugu kuko muri bo harimo abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremerewe n'ibyaha batwagwa no kwivuza ku buryo bwiza bamabiga ariko ntaho bashika gushika kuko umenya ukuri haba namba ntibashobora guhashika kandi ntibazobikora imana yavuze uko kandi wa mufarisayo we muntu ntushobora kubibona sinshavuye sindinza gusa umusuma ndinjiza gusa umusuma reka ntawuhambira ndetse n'amashengero ntiyamenye ntibimenye abagore ntibashobora kubitahura bategerezwa abagore batagira iminwa imitima baremerewe n'ibyaha batwagwa no kwifuza ku buryo bwiza Hollywood ubwoko bwose bw'ibintu imishatsi ikase kwambara amakabutura kwipodora ubwoko bwose bw'idini bitari byiza mbega murazi ko umugore afise uruhara runini muri iyi minsi ya nyuma murazi ko bibiliya ivuga ko abahanuzi kuri uko gucirwa kw'iteka guhambaye bazoba ishami ryiza imbere y'umwami umunsi munaka nzobivuga umwami abishatse ibyo ari byo kuri mwebwe abagore nzobereka ikimana yiyumvira ku mugore azohunga by'ukuri uku gucirwa ku iteka kw'igihe yavuze ati yoba mwiza narumvise umugore wundi munsi atwenga umukobwa umugore w'abagore bameze nk'abambaye ubusa afise imyifato indi munsi y'imbwakazi batwenga umutamakazi yambaye ikanzu ndende umviriza hano mw'abagore bato goretse afise ikintu mutazi na kimwe kicerekeye afise indero nta n'ubwo muzi icyo izina riri mwaritereye hafi mu mpecho ntimushobora no kumenya icyiza n'ikintu barabitse afise ikintu kinyegeje mu mutima wiwe mutazi icyo ari cyo mwaragiteye ntimuzigera mu gitora ntimukamwite umutamakazi atagezweho n'ibindi nk'ibyo arazi ikintu mutazi na kimwe kicerekeye afise mu mutima wiwe ubutunzi bw'imyambaro nziza ntimuzi ijambo na rimwe n'ibyo banyoko bararetse babaretse uko umwungere wanyu urabyemeye yerekana aho ahagaze ndiko nda mwigisha ko neza hano ubu murabona aho muri ga yemwe mashengero Yes, yavuze ati byanditswe byose bitegereza gushitswa kandi birashitse mumenye kuko yane na yambure bagwanijemo atota bamwe muri bose ubu mpavuga ivyerekeye abamethodiste ababatiste ntibari muri ibyo murabona ariko nkuko yane na yambure bagwanije mose na roni nabo bazobikora aba bakarubononekaye mu bwenge ko bijanye n'ukuri barononekaye mu byizegwa vy'ibinyoma n'inyigisho z'ishengero mu kibanza cya bibiliya kandi rero yane na yambure bashobora gukora ikintu cyose mose yashobora ukora murabona nkuko yambure murabona ko akugabangana hariya nkuko uko kubangabangana hariya nkuko yane na yambure bagwanije mose niko nabo bagabo bononekaye kubijanye n'ukuri bakurwanya ntibagushaka mu kibano cyabona nubwo bo kwifatanya nako ntibashaka na kimwe bo gukorana nako ariko havugwa ngo ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose igihe uwo mugena azofata igihagararo kiwe hanyuma akaduga mu kirere bazobimenya ntimugire ubwoba nka mose igihe yatwara abana b'abisirayeli hanyuma arahunga ava muri egiputa maze egiputa iratwagwa ni byiza Yesu yavuze ati byanditswe byose byo hume byametswe n'Imana kubwira ibyanditswe byose bitegerezwa gushitswa igihe we bamubajije bavuze bati wigira Imana yavuze ati mwebwe mucyanditswe cyane bwite mwita abahanuza b'ijambo ry'Imana biza ko mubita Imana kandi nibo yavuze ati none ni gute mushobora kunjira ko iteka igihe mvuze ko ndi umwana w'Imana ibyo byanditswe byose byarahumetswe byose bitegerezwa kugaragara byose bitegerezwa gushika murabona hariya barahumishijwe cyane bari barafashwe n'ijambo ry'Imana umuntu mu gishingo cyo kuba barafashwe n'ijambo ry'Imana ivyo nivyo bituma abagore bakora ivyo nivyo bituma bavuga butumwa bakora ivyo bafatwa na musenyeri mu gishingo cye Yesu cya Yesu bafatwa muri ivyo hamwe n'indogo bazabo ikoraniro rinini murabe gusa namba ndi umuntu amenyekana afata abantu hanze ya Jefferson Ville murya mugwe mutoyo ringa Jefferson Ville fata wo hanze ya Jefferson basohore muri rusengere kigitondo so sinoro nka canke noba mfisa abantu ba atandatu kwibo kwigisha nibiki rigizwe nabantu ba hantu hose mu gihugu abava New York abava Massachusetts gushika mi Boston Maryland Tennessee Georgia Alabama ni gihugu cyose bakoraniye hamwe amen ivyo nivyo yavuze hatoba umuco nkoko kagoroba ntibashobora kumenya umuco wo kukagoroba iyo niyo ngorane ntishobora kuwumenya gusa n'impumyi cyane bibiliya yavuze ko ryari mumwe uburusiya bwaronse ikibanza cyabwo ho nyene mu bumenyi nta myaka irenga 40 heze yara murazi igihe intambara ya mbere y'isi yatera ntibigeze barirengagije uburusiya mene dataloye wari umugwi gusa wimbura bwenge ubwoko bw'abantu baniniya bashaje bo muri Siberia bafise ubwanwa bwuzuye ahantu hose mu maso habo kandi batari bazi gutandukanya ukuryo n'ukubamfu ivyo nivyo Burusiya ariko bwaramenye ikibanza cabwo bwategerejwe kubikora kugira ngo bushitse ibyanditswe murazi ibyo buvugishwa bwanje bw'ibyo navuze ko byoshika ukuntu bose bakoraniye mu gikominisiti ubu buri imbere ku isi mu by'ubumenyi turi kure cyane inyuma yabwo kabo abandi bose bo ku isi bari inyuma yabo bari hayi ikibanza imbere baramenye gusa ko bwari buvuze ubwenge nabwo murabo umuntu afise zangingo nyene zitandatu yarafise haraheze imyaka ibihumbi bitandatu imyaka ibihumbi bitandatu iheze hamwe n'ingingo yarafise yabonana naho yoba ku isi kandi yakorera Imana kandi ubu myaka 70 n'itanu iheze ujya muntu yavuye ku farasi n'imikogo tugendera mu kirere kuki yateye ibitugu ku itsera Imana yarafise kandi yaguhebeye ingingo ziwe n'ubushobozi bwiwe nk'ikiremwa muntu mwarabibonye yaradretse gushitsa ivyizigiro vyiwe mu Mana ashira ivyizigiro vyiwe muri we bwiwe nikungurya mugore atizeye nariyo nindi Washington hariya yahinduye ibintu byose izina ryiwe ninde muraye muravuze ati mugiye adofisi ingabo nkuru n'ubwato ntidukeneye Yehova nawe wa kera sindagushinga n'ibyo dufise ni Yehova cyane nta na kimwe kuri jewe mureke ingabo n'ubwato byibire kandi bizoba ariko Yehova azokwama ibihe byose mugihe ndi gihe ceciwe n'umwana wiwe nzogumana nawe ibihe byose atari kubwo umuhamagaro wanje cyane uguhitamo kwanje ariko kubwitamo kuyiwe amen amen hacha sana nibyo niwe wenye numpe cyangumpe urupfu ibihugu biduge kandi bigwe Yehova zogumaho yarabikoze mu myaka yoshe igihe Roma yagwa igihe Egiputa yagwa n'igihe ibindi byose byagwa we agumari Yehova yo haleluya numva ndi muri mpemu impamvu burusu yabwitahuye bwategerezwa neza nkuko Isirayeli yategerezwa kuja mu gihugu cya Imana yategerezwa gusunikira Isirayeli gutaha mu gihugu cyabo kubyinzamba kandi niko Imana yategerezwa gusunikira burusu ya hariya mu bukomunista gutora neza na neza cyavugikijwe ko yokoza umuntu n'ingingo ziwe zitande ndatu yashitse ku mikogote ashira ibyizigiro byiwe ku Mana mu gihe cy'imyaka 75 heze yararetse gushira ibyizigiro byiwe ku Mana igihe bashyiraho umukono w'ibwirizwa shingiro bya leta zunze ubumwe bashyira Imana mu bintu yose bakora ubuntane igikorane bagira kandi ntibigera banavugana rimwe izina ryayo ibyo nivyo bahura ku bunini ya bw'ubumenyi abgabo bugi uburiganya bgabo bw'ubumenyi bgabo mugwi w'abantu bakora ibiteraso nivyo nivyo neza na neza isi yose yibiye mu kutamenya bibiliya isi yose yateye umugongo Imana ariko mwiyumvire gusa hagati neza y'ivyo byose n'amadini y'amashengero n'ububegito bw'amaseminari yabo bwose n'ibindi Imana yakoresheje ijambo y'abahanuzi yabayo kugira ngo chongu mugena zo kwizera yari yaravuze kizobikora yamumatuye kuri kijya kintu ivyo yari yarasezeranye gukora ya baharura kubyenge bw'umuntu ubumenye bwabo bw'umuntu nibindi barekeye Imana hanze ubwo yigeze kwizigira leta zunze ubumwe zarekeye Imana hanze baramwirukanye mwishure kuko abana bacu batoya ntibashobora no kumva ibimwerekeye baramwirukanye mwishure ubu bagerageza kumukura mu madorare twizigiye Imana bagiye kubikura kwisezerano ry'uko umwizigirwa kwibende rihanga ne musigimana bagiye kuzobivanaho murabona bizigiye bisho byabo n'ingingo zabo kuko mu myaka 75 heze ntiyahindutse na gatoya mu ruhande rw'ingingo ni wa muntu nyene Imana yaremwe kwitangurira ko ari nko muri imizi yanyuma ntimushobora kumenya aho tugeze ishengero ryateye umugongo Imana rija kuri ivyo rija mu seminare n'uburambe n'ibindi mu gishingo cy'ijambo ntiba na kimwemera mu bikorane byabo mu mashure yabo cyane ikindi cyakicyo Isirayeli mu myaka 50 ni iheze yamenye yuko hari ikintu cabazanye mu gihugu cyabo nkuko byasezeranijwe ntibazi n'ingene byagenze barabaye bisho babisho bishubumara tiri munsi ya zirya nzamba ariko bari mu gihugu cyabo ntibazi gituma niko ku Burusiya bwikanguye kuko amahanga yikanguye kuko umuntu yashoboye gukuka ku bintu igihe bashakashatse mu myaka amajana atatu aheze umushakashatse mu Faransa yateri umupira ku muvuduko runaka ku isi hanyuma yemeza yisunze umushakashatse bw'umuntu aramutse ashitse ku muvuduko uteye ubwoba bw'ibirometero 50 ku isa inkomezi z'ugukwegwa zomu avana ku isi bijanye n'uburemere bwiwe bijanye n'uburemere bw'umupira ubu agendera ku birometero 1000 nindwi murabona ubu aguma gerageza kuduga ibyo abyemeye ubupfuba kuki bitegerezwa kumera uko rero ishengero ryahora rihagaze ku gitanda cya Yesu Kristo cy'umuntu bari wese avuga bakumana nyene n'ibyo cya mu butumwa bw'igeriteri wese rei nakumanuka gushikariya none ubu bahindukiriye mu migenzo kuva cyashitse mu myaka 25 heziye Isirayeli maze kumenya yuko hari mu gihugu cyabo kubyo ikintu kinaka byari byaravugishijwe yuko wotegerejwe gusubira gukorana ni koze yavuze twabisome mu manyu heze Imana idufashe kubitahura ni byiza mu gihe kimwe umugeni yamenye umuco wa kagoro atanguye gusa kubimenya abapenegoti bashonje batanguye kumenya yuko amadini yabo atabintu barondera afise baratsataniwe cyane kandi baratanga atanye murabona ni gihe cyo kumenya kumenya mutegerezwa kumenya isi yaramenye ibihugu byaramenye ubumenyi bwaramenye umugwanizi yaramenye yuko hari cyo gihashobora konona abagore konona ishengero konona abantu yarabimenye kandi Imana yo yamenye yuko hari hiyahanga ku isi yatoranijirijwe ubugingo yomenye yuko ari cyo gihe cyo kurungika ubutumwa bwayo yarabikoze abantu barabumenye igihe cy'umugeni cyamenye umuco wa kagoroba igihe cya Sodomi kimenye cyiki ikamenye igihe cyagiye yabona izo ntumwa zamanukira hariya nka Billy Graham rareka umuntu mubi muri foinisi yahagurutse nyene avuga kirya gihe ibande amata avuga yuko inavuze ngaha yuko ntegerezwa kubatiza mu izina rya Yesu niko yavuze nuko avuga ati rero murabona ngaha ngaha yavuze igihe nariko ndavuga kuri Afrika ngene babatiza inshuro zitatu kubegera imbere n'inyuma yavuze ko navuze nti ntatandukaniro na rimwe rero murabona ntiyigeze avuga igice gikurikira kipande kirya gice gusa yamaze arahagarika ibyo kubikora byo ba icyaha cyo gupfungirwa gwa ayo mabanda afise amategeko yiharije ayakingira nta muntu ashobora kuyonona byiza ngo bireka amategeko aragukurikirana ariko kubikutwobikora oya yavuze ati bihoze Imana yambari yigibigiye gudushika murabe gusa mugumiza amaso yanyu gusa kuri urya muntu murabona mugiye kimwe mugeni yamenye umuco wakagoroba iyo Sodoma ikamenye igihe cyabo rero uyu muntu anyene yavugije banda avuga ati raba ngaha mwebwe ba Pentecost ati namwe babatisa uyu mugabo umuhanuzi w'ikinyoma William Branham murabona yavuze ko ara Robertson Billy Graham bari Sodoma murabona maza hagarika ibande nibyo gusa murabona ndiyabandanije ngo avuge yuko bari ntumwa kuri Sodoma atari muri Sodoma bari ngaho nk'intumwa kuri Sodoma umuntu wese arazi ko navuze ibyo mvuti bande yanyu ubuta ubuzokura ko canka kongera ko niwe bazokura ko nijambo ry'umwami rigumuko iyo Sodoma ikamenye intumwa yayo yo bayihagatse umunsi niko Yesu yavuze iyi ikamenya nk'uko Aburahamu yayimenye Aburahamu yarazi yuko ariho umwana yasezeranye yaragiye kuza ariko yarazi yuko ategerezwa ku bintu ihinduka mu buryo bunaka kuko yarashaje cyane na Sarah kuko kwari uko ariko igihe yabona uko yashobora kumenya ibyumviro bya Sarah inyuma niwe yamenye igihe yari abayemwe yavuze ati mwami wanje reka nzane amazi make ndakozire ibirenge bari igikimanyi cy'umutsima reka ndagusaba undindira kandi kanya gatoya gusa murabona ngaha mwami wanje urutome rukuru mwami Elohim yamenye yuko Imana yari kwivugana nawe yambaye umubiri umuntu yamenye ikimenyetso ciwe na kandi aheza gikwa n'umwami Sodoma ntiyamenye igihe cyabo maze iraturirwa Yesu yavuze ati nk'uko byari bimeze mu gihe mu kijya gihe niko bizoba igihe cy'umwana w'umuntu cyangwa umwana w'umuntu azogaragazwa rero ishengero ntiririgera ritahura igihe cyaryo kimwe kwa Isirayeli yasubijwe Palestina rizosubira mu ishyirahamwe mpuzamahanga y'amadini kuki ntiryatahuye igihe cyaryo bantu mwe muve muyiwe nimusangire nawe cyahunga ubuzima bwanyu hungisha ubuzima atanyari uko muzofatwa n'ikimenyetso cy'igikoko kandi nta kintu muzoba mu kiki boniko mu kiki bikorako uwanduye mu mutima nashishikare yanduye ugororotse ashishikara gororoke nashishikara rokore ese umugore afise imishatsi imoye ntashobora kubaho rero ibyo byumvikana nk'ibigoye ariko nicanditswe bibiri ivuga iki aba yakengereye umutwe wiwe kandi umutwe wiwe n'umugabo wiwe umwe w'umugabo ni Kristo aba yakengereye Kristo ashobora gute kuba umunyaka gakengere hanyuma ntabe umunyamwanda reka ufise imishatsi ikasayigumane reka uwambare ubu utibutura bandanye atwambare uwuhakana ijambo abandanye ari hakane ariko uwera shishikare yezwe umugororotse ashishikara gororoke ijambo ry'imana ry'ukuri umwana w'imana yigaragaje shishikara were shishikara ugororoke twahu hura ego mugenzi iminsi nti yishengero ntiryatahuye igihe cyaryo akumwe kwa Isirayeli haya mugihe cyabo kiseze ntizi yuko yasubiye hariya yasubije gusangira kuki igisoda cyayishize mu kibanza kiwereka rero ngira mvuga ikintu kimwe igisoda nicyo cinjije Isirayeli mu gihugu cyabo igisoda nicyo kizokwinjiza ishengero mu nama mpuza amakungu y'amashengero ariko inkomezi z'Imana zizokwinjiza abantu mu mugeni inkomezi z'isugu n'inkomezi z'isi kurya ariko inkomezi z'Imana zibandanya zici imbere mpe mu bimana ariwe jambo ry'Imana ari ryo ijambo ryanje ni mpe mu n'ubugingo rizoshira umugeni mu kibanza kiwe kuko azotahura ikibanza kiwe mu ijambo kandi ari muri Kristo rizomushyira mu kibanza kiwe nta nkomezi zisi zizobikora ariko igisoda cyatwa Isirayeli mu gihugu cyabo inkomezi z'igisoda cy'ubumwe bw'amashengero zizorongora izindi zose muri ubwo bumwe ariko inkomezi z'Imana zizozamura umugeni mu bwiza hanze yabwo yo bantu mutahure igihe cyanyu nk'uko Yesu yababuriye ikimenyetso cya Sodoma n'ibimereho ishengero ry'igihe itegereza ibyo yavuze ko byobaye muri iki gihe byumvirize neza ikimenyetso cy'i Sodoma cyoshitse muri iki gihe ikimenyetso nk'icya Aburahamu wa munsi imbere ya Sodoma uwamahamagari gusohoka ibintu byose byavugishijwe bizoshika muri iki gihe itegereza igihe mubayemo twarabisezeranye akenshi rero yasezeranye kubarungikira umuco wo kumwicirungushi uhishe urubuto jambo gote guriwe muri iki gihe urubuto ruri nga urubuto ni bibiliya kuki niko Yesu yavuze ijambo ni urubuto mu bitijya bibye rero imbere y'uko uronka urutete ntibiraba ko wateragiye urubuto rutegerezwa kuronka umuco kugira uhishe ubwo rubuto atari uko ruzobura kandi nta cyiza ruzokora ruzokononekara ariko nimba hari urubuto mwivuriye ivu ryiza n'umuco mwiza w'izuba rikaryarika mwarwakira rutegerezwa kwera kandi yasezeranye ivyo mu minsi ya nyuma mu gihe cy'akagoroba umwana yasohotse kugira yeze urubuto urubuto ruriko ruri kwigishwa umwana w'Imana ariko aretu rwo rubuto mukuru garagaza kurutuma rugaragarira imbere yanyu no kwerekana yuko ari ukuri murabitahura etahura igihe cyawe ndiko ndahera hejuru rero n'igihe cyo guherazeza akanda abanywanya teolojia mo babatunze impumyi n'abanyabwenge bo kuyijambo hagati muri bo mbega barabikoze yovuze yuko bo bikoze nk'uko abavugishwa n'Imana bakera barungikwa kugaragaza ijambo ryasezeraniwe igihe cyabo kugira abantu batoranijwe mu gihe cyabo baribone nta kurya kwa wa mugore w'ikwiriba kumwe kwa Natani kumwe kwa ya mpumyi barutemaye kumwe kwa Petero n'abandi bose baritahuye we yari jambo nibikorwa nimba ntakora ibikorwa data yasezeranye ko nokoze ntimunyizere ariko nimba nkora ibikorwa nuko mutonyizera mwizere ibikorwa birabwibwa birababwira uwo ndiwe mwabibonye byiza ntimushe igihe cyarungitswe abagabo n'abagore kijyagi baritahuye kandi barakize abapenekoti yo mana we ni kuki muda atahura igihe cyanyu nimutahura umunsi w'igihe cy'akagoroba muri ngaho uwo ni kubwo kugaragaza ukuja kwa Kristo kubigaragaza turi ku musozo nimutahura igihe cyanyu ndazi ko nabagumije umwanya murebure ubu ni saha zitandatu zuzuye ariko ndakunda izimfungurwa ubu n'ubugingo nibwo kuwizera nimutahura igihe mubayemo n'ikimenyetso cy'igihe murabona aho ibintu byose bigeze Isirayeli aho ishengeraho umunya akibi aho umugeni ageze hasigaye iki gikurikirano izamugwa ry'umugeni kuko ishengero ryose ririndiriye ikintu gihambaye Pentekoti itishimwa mana hazogera igihe bazokora ibikandi bazokora biriya murabona igihe bakintu bigira kintu batari barizera akurya igihe kimwe Kayafa yavuze ati mbega si byiza ko umuntu mwapfa kugira ihanga ryose ntirihone ryari umuhereze mukuru niko bibiliya yavuze niyo mpamvu yavuze uko yaravugishijwe mu kutamenya icyo yavuze ariko none mbega yamenye ukuri kwabyo yuko yari kwa aratanga ku ikimazi y'Imana nyene yavuga ko abereye umuherezi mukuru niko bimeze uno munsi bariko bararaba abantu banaka kure akugira ababona igihe gihambaye cyiza yemwe njana nabo mu gikorani cy'abagwiza tunga bavuga bati Imana ishimwe hari barya bavuga butumwa bahaguruka bagashusha ishengero gusa bavuga bati hari umuvyuru hambaye ugirute ikiganza cy'uhoraho kigiye kugendagenda ku isi hanyuma ni gute abantu babandanya bagendagenda harijya no hino biruka nk'uko yamara ntibabone yuko ari munsi y'inzamba kuri Isirayeli kuki bakora ibyo ni kubera ari abigisha b'abakristo kandi batabimenya ni Kayafa ntiyigeze atahura icyo yari kwarakora kandi ntibatahura yuko yariko arabatera ibitugu kubo bwa bujya butumwa bwabo bwarungikiwe bo amina igihe cyose GM kanditswe twakiyemo ku munsi mizi kuwindiwe gushika ku rundi rudaharirizwa nambi mpumyi idashobora kukwakira Yesu yavuze ati nimubareke iyo mpumyi irongo y'iyindi mpumyi bose bazogwa mu cyobo sinzi ryari sinzi he ariko ndazi ko kuriko kuraza murazi ndabona igituma Satani asa ashaka ko nobwira ibi ejo niyumvise nabi cyane sinashobora kuronka ijambo na rimwe ripfa ku mwami nakoze byose narinzi uko nobikora ariko nashobora hanyuma n'ikino gitondo igihe nabyuka nari ibigoye cyane ego hanyuma bisa nuko byagumye mu mushishito byanje wanje nari ndwaye gusa byarandwaje byarangoye gutahura niyumviriye hari ikibazo kinge ku isi ndamanutse hariya yamara sinzi icyo nja kuvuga kandi mwami sinshobora no kuronka icyanditswe mu bwenge bwanje no kwandika naki na kimwe noronka sinamenye icyo nokora hanyuma ubutumwa buvuze gutangura kunza ko Satani yagumye avuga ati wiyumvira nabi cyane mutwe wawe urakurya uragwaye ntushobora kujya hariya hepfo ntushobora guhagarara hariya harajya kuba ibi na biriya ndabibuka igihe kimwe nkuru uyu musore wirondere mu Bwongereza yari umuntu asanzwe gusa kandi bavuga yuko umwami umwe umunsi umwe mu abami mu minsi yo hambere yari agiye kwinjira mu ngoro yiwe kandi uno nta muntu n'umwe yari afise ubutumwa yategerezwa gushyikiriza ubutumwa bwihuta kubera hariho umwanzi kandi rero yabwiye umusore muto yahagaze hariya avuze ati akira akira ubu butumwa Imana, Munyarukana Hananu, Hanaka Hanum Tegeretibi, Bikore, Hanumayabuza Tifatikin, Honi Mukiganza Chow, Iyo, Hira Kwere, Kayuko, Ndi Nagutun, Hanumayishiraku Museum, Atamana, we were Hanumaragenda, Abarin Tibaramu, Hagarikaos and Abanibos, Yarasemirati Vamunzira, Fisubutunga Kumami, Amina, Ndi Nungayumami Jambo, Yakarakatwe, Nidum Fili Yenhi, a Satan in Jakurenda Fisubutun, Bumami, Hegereswa Kugenda, Ejekime Hamabich. Mwami wa mahoro hanyuma bakamushira mumva hanyuma bashira ikidodo kumva nurupfu riramugumye iminsi itatu n'amajoro atatu ariko mu gitondo cya pasika yarafise inkoni mu biganza cyewe kandi yasemereye ati vamu nzira wa rupfuwe jakure wamva uguruka ndubutumwa bw'umwami ntegerezwa kuza nerekano kuzu zuka ndi kizuka n'ubugingo haleluya ubu niyumva neza n'ubutumwa bw'umwami murekwe tubutahure bagenze uwo twahamagariwe kuja hamwe akubyijwe ry'inzama kubyinza amba y'umwami izovuga igihe kizoba kikiriho yarakoranirije Isirayeli iminsi itatu ku munsi ugira gatatu yavuze ko azobikora imyaka ibihumbi bibiri n'amajani ndwi yaraheze ku munsi ugira gatatu yavuze ko azobakoraniriza hamwe kandi yarabikoze yavuze ko azogaragariza inzira y'ubugingo ngaha rero arindiriye gusa umugeni ave mu nzira kugira aze barya abahanuzi babiri abahanuzi b'abaheburayo azobamenyekana bazomenyekana muranyibuka mpaga ikayiro kuja hari igiherewe Petrus yavuze ati mwene data Branham namba bobo nakirya barizera abahanuzi navuze nti n'ikintu ciza kuri jewe murabona ukuntu umuntu ameza ariko murabona umuntu ubuntu bw'Imana navuze nti nsosoma rino sezerano rishaje bararisoma rewisi yarungitse hariya izirenga umuriyoni mwene data rewe Petrus ava muri Suwede bashobora kuyisoma no kuduga no kumanuka abarya bayudaru atari nk'uyu mugwi w'abayuda b'iki gihe ariko mu gihugu cyabo hanyuma aramanuka avuga ati namba ibi ari mesiya reka tumubona akora ikimenyetso cy'umuhanuzi duca tubyizera rewe Petrus yavuze ati mwene data Branham ngaha karyo ngaha karyo umuntu umwe yambwiye yuko bobaye ako baye akaryo naratahuye neza neza ko ibyo ari byo umuntu umwe yaragiye maze aricara hariya mwene data aragambiriye yavuze ati mwene data Branham uko ko bari ukugabisha gusa Isirayeli bazana imbere yabyo kandi werekane ikimenyetso cy'umuhanuzi bazobyize yavuze ati navuze nti mwami ndingandi teguye na simbiye kumundege nafashe amahera maze nigurira iteke nahagaze Kairo navuze nti ego nditeguye mpemu yari yavuze ati iki si kibanza cawe isi iki si gihe cawe murabona wishize imbere nari yumviriye nti yo mana we naje gushika ngangiye ngiye kugenda ikintu kinaka cavuze kitahagarara ngagene ntuje hariya muri iriya nzira hindukira uje mu buhindi nduje hariya ja mu buhindi ariko ntugende hari niyumvire kuki mugiye nagende inyuma niyumvira y'ububiko navuze nti mwami Yesu ibi bisigure hanyuma aranyereka si uwo mu banyamahanga ni ababahanuzi bitegerezwa kuba bijanye n'ibyanditse Mose na Eliya bategerezwa kuza kandi byonye n'umugeni ntarakurwa mu nzira akandi ababahanuzi bazogaruka kandi bakora ikimenyetso cy'umuhanuzi ivyo ni vy'ibyanditswe niho ivyanditswe bizoba bijitse mu buryo butunganye Isirayeli ntiyangarizo vuka umunsi umwami n'imico yakagorobe iriko iraka hazoba umuco nko ku mugeni cy'akagorobe muzobona tankeke inzira zamubyi mu nzira y'aba yamazi niho umuco uri munsi wahambwe mu izina ry'agaciro rya Yesu abakiri bato n'abatama mwihana ibyaha byanyu mwe mu yera zinjira tanke imico y'akagoroba yaraje n'ibyo kuriko Imana Kristo ari umwe turi mu gihe cy'iherezo mugenzi kandi iyo twiyumviriye iyi ndirimbo y'umwanditsi yahumekewe igihe yavuga ati ibihugu biriko birasambuke iki niko ni nko mu myaka 15 Isirayeli ikwirakanga ibimenyetso byahantu yavuze bitaraba iminsi y'abanyamahangira haru raba umwanda wabo yutu yubwoba musubirewe mwatatanye mu banyu umunsi w'ugucunguguya uri yegereje imitima y'abantu ihumishijwe n'ubwoba mwuzura umuhemu w'imana amatara atanguye ateguye kandi akeye raba ugucungurwa kwanyu kuregereje uko nukura abahanuzi b'ibinyoma barabesha bahakana ukuri kw'imana ibyo si byo none Yesu ari we Kristo n'imana yacu ibyo ntiba byizera bafiswe ubwoko bwose bw'integuro n'ibindi ukuri ariko umuhanuzi yuzuye cyangwa umwanditsi yahumekewe yavuze ati tuzokandagira ahintumwa zawe muribuka mu iyerekwa ryanje navuze nti abantu na Pawulo binjira nanjye bazokwinjira nk'uko kuko nakoze neza nk'uko yakoze ntanye neza navyo abo bantu amamiliyoni badugije ibiganza byabo bavuga niho turuhukiye ikimumenye igihe tubayemo igihe tubayemo ikimenyetso cy'igihe tubayemo igihe gishobora kuba kigeze kure kurusha uko twiyumvira umwe muri iyi minsi murekure uwo uri hanze amere ari haguma ari hanze uwo uri imbere aguma ari imbere ibihe bidashira urugi ruzokugwagwa namba hariho muntu nga muri iki gitondo atarigereje injira yo mu izina rya Yesu bantu bandi bakundwa ni murabu uyu mukozi atacho ahagaze ngatazi gusoma ataza adafisa amashuri ni murabi byariko murabi jambo ririko riremezwa murabe mwemwe yerahambaye we yemeza kwariwa ukuri turi mu gihe gaca kagoroba igihe kigeze kure kurushuko mwiyumvira bagore mureke imishatsi yanyikure mushikanje ndagusavye akuri zo mpuzu zanduye eterera yo matabi kure akurko igiye kizotaho havugwa ngo wanduye nashishikare yanduye akandi ugorotsa sheshikara gororo uwera nashishikare ye uri hanza gumari hanza gace gatoye kegereranye kari kandi ko umugorotsa kizwa garukiye kumanga utuha imana n'umunyavya batoboneka hehe wahakanukuri murazi batoboneka hehe nimuze tunamike imitwe yacu ubu mu muco w'iki gihe tubayemo ubu umuco w'igihe tubayemo bagenzi banje nkunda b'igiciro mwebwe muva mu mihinga itandukanye y'igihugu cyose dukuwori ubu nanje hamwe namwe muri iyi arukari twizuni mpemu w'imana ari mu mitima yacu ameze gute uyu munsi mwibuke niyo mpema aturubanza atakwanduza inyigisho zose z'ishengero n'ibindi byarazimanganye nimwokubahuka kugerageza akongera kuri ibyo cyane gukura kuri ibyo akuko nambugerageza gushira ku insiguro ubwawe umugabane wawe uzokurwa mu gitabo cy'ubugingo ari kuragerageza kuvuga ikintu kinaka mwemwe atavuze uri kuragerageza kubyumvisha nk'uko byavuze ikintu kinaka cyane ifate gusa neza na neza icyo byavuze cyane ukire kuko mbega ukora ibyo kunga ukubicagagura kubi afata ku ibandi ukori ibintu bitameze neza mbega wabikoze avuga uti yewe umva tukurumengo no tegerejwe gukora ibicanke nkumbure ndandazi kishengero byangeri etavyizera ivyo gusa ni ijambo ry'umuntu umwe kuri ivyo uwo muntu umwe ni imana bibiliya ngahivuga ko utotegerejwe kumva imishatsi kumwe imishatsi yawe ibi bibiliya yarabivuze bizoshikaho abagore bazokwambara imyambaro nk'abagabo n'ukuntu bazoba ari gisesema ku mana ukuntu mpemu yera yabivugiye kuri iki gikoresho giciye bugufi kitabereye be byashyitse gusa kikaba ngaha mu gihe umwami ahambaye yavuze ati ngiyi imva yanjye ijambo ryanjye ngiyi inkoni yanjye ubwami ahubwo fata inkoni yanjye y'ubwami fata uji imbere kandi ujyane ubutumwa nzazi ko amadini yogerageje akubuhaririza kubuhagarika kubushyira hanze kubyirukana kubushibura n'ibindi ariko kubw'ubuntu bw'imana ndi mu nzira yanjye ndasemerera mva mu gihugu nja mu kindi mva hanja hariya mva mu ishengero nja mu bindi ntimuveyo bintu byo kumenyekana ariko nukuri muzokwakira muri mpemu kwanditswemo muzokwakira muri mpemu kwatangiwemo namba utarigera nti dufise ahantu karutari umutima wawe ni arutari woshobora kuduza ikiganza cyawe uvuge ati mana ngirira imbabazi reka mpemu w'imana aze muri jewe uncire ku iteka ubu ku byaha byanjye byose no gucika intege kwanjye n'ingeso zanjye mbi n'ishavu ryanjye rikomeye n'ibindi indwana no gushavura n'ibintu byose mfise kandi ndazi ikintu kimwe nuko impemu yanjye itagororotse ku bw'icuru ngorora mwami muri iki gihe cya nyuma igishobora kuba inyigisho ya nyuma numvira iki kigishobora kuba ari igihe cya nyuma numvira icyo ubutumwa ndatuma igikanza mana ngirira imbabazi imana ibahezagire ibiganza byinshi ubu akanya gatoye ku bw'ishengesho mugacerere ku bwanyu mwebwe mwadugije ibiganza byanyu byerekana kubi kaki ashaka kuri jewe biboneka nk'uko mpema ari ko arahamagara umuntu munaka mana mukundwa wewe uzi ibintu byose kandi wagize ibintu byose ku bw'intumero y'ibintu byose kuko bamwe bategerezwa gucigwa ku iteka bamwe bagahumishwa abandi nk'uko umubumbya bumbi nzabya nk'uko Pawulo yavuze ati rumwe rwo gukoresha ibyicubahira ubundi rwo gukoresha ibitoye isoni rurya rwakorewe ibiteye isoni akwari ukugira kwerekane urwakorewe byicube ariko ese ikiganza cy'ubumbumbyi gukora icyo ashaka mbega si mu nteguro yatoranijwe n'imana kugira ihamagara abo yamenye yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza nkumbure bamwe muri bo hano munsi bameze nka wa mugore ku iriba bavuye mu mwanda bavuye mu kutizera bavuye mu migenzo y'umuntu mu byizerwa by'umuntu nkumbure n'ubwa mbere bumvirije ibibintu ariko ikintu kinaka cabuye by'ukuri imitima yabo hariho ibiganza byinshi byinshi byadugijwe mwami reka umubumbyi ahambaye afata urwo rwabya ubu amaze aruhinduremo urwabya rw'icubari ndizera ko hari impamvu umwami cyane ntibobaye bariko barakora ivyo ntibobaye bariko baravuga ivyo ndacizera ndashikamye ku bwabo. Reka umusabyi wawe aciye bugufi mwami. Reka tubasabire nk'umuntu ahagaze hagati y'abazima n'abapfuye nkumbure. Nk'umu Sodomu yariko arasabira abanyesodomu ati muveyo, muveyo n'ingoga esebo. Boza mwami bicishije bugufi kandi biyoroheje ku ntebe y'Imana bo mu mitima yabo bavuga bati Yesu kupfa uyu munsi uhereye ubu. Utsoba uwanje ndagusezera n'icyo buhano mugihe nicaye ngaha muri iyi ntebe aho mwemu wawe yankoze ko namba yankoze ko ngasi ntegerezwa kuja kure ngaha nyene hanyene niho wansanza hanyene niho atugiye kubihereza hanyene kuri iyi ntebe ya kabiri intebe ya gatatu intebe ya gatanu iyo ariyo yose hanyene niho bigiye guherera kuko hariho banciriye urubanza hanyene wansezeranije kubitunganya kuko naho noba nanduye kandi nsa nabi nzohinduka uwera nka Shelegi nzokwizera ijambo ryawe ryose niteguriye kurigenderamo kuryizera kuryakira kandi ndabikoze kubw'icyubahiro cy'Imana nzi yuko ubutima bwanje atacyo bumariye atacyo bumariye Imana atacyo bumariye ababanyi banje atakindi bufite icyo bumariye bugize icyo bumariye gusa umurwanize kugira ngo angirire ikigiki n'icyo kugira ngo anyandagaze kugira ngo nkumbure mbikigago giki n'icyo cy'umugabo munaka nk'umwe ikigwanyi cyo cy'umugore munaka mana gira umukozi wawe buturonse mwami ndabigusavye cikirije mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe twunamitse imitwe yacu n'imitima yacu nshobora kumva umukiza wanje ebivuye ku mutima mugezi nkumbure cyo bari cyo giye cawe cyanyuma mbega urashobora kumva karya ka ajwi gatoya ahamagara nshobo icha hamagara nigiki giguhamagara namba umukiza wawe aguhamagara ijambo umukiza guhamagara utegerezwa gukora iki kwihakanisi no gufata umusaraba wanje ugakurikira gukurikira nafashe minene kumubatizo wo mu izina rya Yesu mwami nzojana nawe mwitongo nzoja nawe hehe mu mazi mwitonga ari hose inzu y'amasengesho mu kidengeraho ari hose ba afatira ingingo jana nawe mwitongo nzojana nawe nawe inzira yose nzojana nawe murubuka nambi jambo riri kuri kukuri cyangwa ishengero riri mu kuri namba rici namba rijewe ndi mu kuri cyangwa ari wari mu kuri mbega ibyi iyumviro byanje n'ibyo biri mu kuri cyangwa ijambo ryiwe n'iryo riri mu kuri urahantu acirwa ku imanza ubu mbega ibyo nizeye n'ukuri cyangwa ijambo ryiwe n'ibyo kuri mbega niyumvira yuko ari byiza kumva imishiko mwibishatsi kwambara amakabutura mbega niyumvira yuko ari byiza akuba umunywanyi w'idini we yavuze ati nzojana nawe nawe inzira yose ubu aha ndongorera nzokurikira nshyize ibiganza hejuru nanjye mwami mwami ahariho hose nihehe ubutumwa bukurikira buzovugirwa mbega ni ukugaruka ngaha iri joro hariya muri Afurika mu Budage Ubuswisi hehe mwami aho aha ndongorera hose mwami jewe nzokurikira nzojana nawe nawe inzira yose ubu twunamitse imitwe uzojana nawe ahantu hose azokurongorera uzojana nawe mu bihe bibi ahantu baguhama bagutwenga bagukekeza nzogumana nzoguma ndi kumwe nawe nzoguma ngenda nzogendana nawe mwami aho uri hose nzoguma ndi imvuga kuri n'umwezi gikugihe urugamba rushushe nzoguma ndi umwezi gikwa n'imvuga kuri ninagwa uzosubira kumpagurutse mwami ubutakaza ubutima bwiwe kubwanje azoburokora kubwibyo nzojana nawe nawe hose rero abavyumva uko bivuye ku mutima reka tuduze ibiganza byacu n'imitima yacu tubyerekeze kuri we jewe aha ndongorera nzo kuri kira. Ahandongorera nzo kuri kira. Ahandongorera nzo kuri kira. Nzo jana nawe. Nawe nzira yose. Azo mubuntu n'icyubahiro. Azompa. Mwami Yesu humekera kurutu dutambara. Kiza abarwayi n'abababajwe mwami. Biturose mwami bahegukira mwami mu izina rya Yesu. Kandi ujane nanje nanje nzira yose. Mwumva mumeze neza ubu? Mwumva byose byiteguye ubu? Inzamba y'umwami izovuga ata gihe gisigaye. Iyo ni ya nzamba ya nyuma rero ni gihe hazoza igitondo gihoraho igikayangana kandi cyiza. Reka tuyiririmbire twese rero aho inzamba y'umwami izovugira duhe umudiho. Inzamba y'umwami aho izovugira ata gihe gisigaye n'igihe hazoza igitondo gihoraho gikayangana kandi cyiza. Aha abakijijwe bo mu isi bazokoranira hirya y'uruzi igihe hazobumburwa igitabo hariya nzoba ndiyo. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Nzoba ndiyo. Igihe hazobumburwa igitabo nzoba ndiyo. Muri icyo gitondo cyiza kandi kitagira igice aha batiriye muri Kristo bazozuka bagasangira ubwiza bw'ukuzuka kwiwe. Igihe aho ubuzima bwose buzoba burangiye n'ibikorwa byacu ku isi biheze kandi habumbwa igitabo hariya nzoba ndiyo. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya nzoba ndiyo. Reka tuduze ibiganza byacu tuvuge tuti kubw'ubuntu bwawe mwami. Kubw'ubuntu bwawe mwami. Rero turabavukanye muri Kristo muze duhindukirize gusa maze muramukanye gusa n'umuntu umwe uruhande yawe yanyu maze muvuge muti kubw'imfashanyo y'Imana igihe hazobumburwa igitabo hariya. 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 Nzoba ndiyo. Turindiriye iki? Inzamba inyuma y'umwami aho izovugira ata gihe cya gihe mu bihe bidashira mu kanya gatoya. Akanya ko gukubita urugoye kandi cyiza kandi aho abakijijwe bo mu isi bazokoranira hirya y'uru. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Nzoba ndiyo. Muze gusa tuyiririmbe. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Igihe hazobumburwa igitabo hariya. Nzoba ndiyo. yesinge nuzoba rumwanya mwiza tugenda genda gusa hirya no hino munsi kandi ngaho umuntu munaka arabonetse ninde mawe sikera cyane ubu mu minota mikeya wahinduwe kandi tuzoba guhura nabo hanyuma mu bucanwa nabo gusanganira umwami mu akirere yo mu kanya gato ntako gukubita urugwe muvuga muti nguyu mwene data se warde mwene data umwe wa kera yahoraza ngaha mu ishengero yemwe nguyu nga mwene data deareke nguyu mwene data yemwe ngaba ngaha ribotse hirya no hino yanje nikiye kibazo ngaha gusa mu mwanya mutoya ndibaza ko bamaze kugaragara kuri jewe ubu nta mwanya muremure usigaye nzohindurwa mu kanya gatoya gusa mu mwanya mutoye gusa yo ego kandi igitondo gishitse gihoraho gitamanzuye kandi cyiza ibicu byose bitangaje nkuko yavuze Isirayeli uwo mwanya umeze nk'igicu cyo mu gitondo umwuka n'umugororozi bugoze burazimangana kandi byose bimaze kuzimangana mu mwana nyamuto we afashe byose ame kandi igitabo kimaze kubumbariya nzoba ndiyo ni byiza turasubira ku mugoroba kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonana ntituzi igihe bizoberaho bagenzi yemwe ari nkuru igihe kirekire ariko ni ukuri kandi bizoba ubuturi mu gihe cyane mu kwegeza aho tuzobwegeza aho tuzobonana kweza kubw'ubuntu bw'imana turizi igihe isaha imwe ni nusu y'ijoro imana ibane namwe gushika dusubiriye kubonana muze duhagarage yo mbega si byiza yo mbega si byiza aha ni ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu sino subira ibi n'ikintu icyo ari cyo cyose murazi ukuntu nkunda kuroba ifi n'ukuntu nkunda guhiga kuko ndabona Imana hariya mu ishyamba ndabikunda ariko yo sino subiriza umuntu utumwe wibi ku byo noba naraciye mu byose imyaka amajana umuntu utumwe wibi urahagije mana remera muri je w'umubyuro reka mbo umubyuro reka umwe wese muri twebwe abo umubyuro umubyuro muri jewe tuma umwami ngira inzara tuma ngira inyota remera muri jewe igikenewe reka kuva ubu mwanya imbere wawe musabye yishikanye umusabye mwiza heza giwe nawe ashoboye cyane gicishije bugufi bihagije umuntu mwiza akwiye akunda gukora cyane agenderanira igishira igishika ibintu ubyiza kandi yibagira ibintu byarenganye n'ibibireka mbandanye nje imbere kuri cya cyemezo cy'umuhamagaro uhambaye wa Kristo amen icyo nicyo twifuza sivyo ibyo nivyo kugeza tubonanye rino joro mureke tujane izina rya Yesu umwe wese muri mwebwe ubu jana izina rya Yesu mwana w'imibabaro n'agahinda nizo kuremesha huja hose rijana huja hose izina ryiza esi ngene riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ryiza esi ngene riryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru rero nimuze twunamika imitwe yacu jana izina rya Yesu nk'inkinzo igukingira umutego wose ibigeragezo bigukikuje